Mugira mumvirize ubutumwa bw'igiherezo agashashara ka kabiri bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 63 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza bagenzi, muze twese duhaguruka akanya gatoya ku gisengesho namba mubishaka. Data wo mu ijuru, twongeye gukoranira hamwe muri iri koraniro ryo ku rugaragaro iri joro mu gikorwa cy'umwami, kandi warasezeranye yuko aho twakoranira hose n'aho baba ari babiri cyangwa batatu muri twebwe yuko buri hagati yacu, kandi dushobora kugira ibyizigiro y'ukuri ngaha kuko dukoraniye mu izina ryiwe. Ubu turasabye Data yuko uja kuza iri joro kandi uja kumena aka gashashara ka kabiri ku bwacu, kandi nk'uko umwivuzi w'amazina yavuze ko yo kwifuza kuraba hirya y'igihuzo c'igihe, kandi nico cifuzo cacu umwami ni gusa koko kuraba hirya no kubona ikiri imbere, kandi turasabye yuko umwagazi w'intama wishwe uza hagati yacu mu mazu kamena agashashara, kandi akaduhishurira ibintu dukeneye kubona. Hariho bamwe ngaha mwami batarinjira muri uku gufatanya guhambaye iruhande ya Kristo. Turasabye yuko iri joro bofata ingingo ihoraho buzuzwe mwemu w'Imana. Namba hari abaribo bose barwaye, Data turasaba yuko uja kubakiza. Hari udutambara twinshi turambitse ngaha nshyizeko ibiganza mu rwibuso rwagwa Bibiliya guwera Pawulo mu gihe bafata impuzu n'udutambara byakoze ku mubiri wiwe, imwe mu mbi zarava mu bantu kandi barakira. Turabona ko ukuza k'umwami kwegereje, turazi ko igihe kiri hafi. Ibi bintu byasubiye kwishengera inyuma y'imyaka 1990. Turasaba Data yuko uja kuturonsa ibi bintu tusabye, uhe inkomezi umusabyi wawe, kandi ufashe abasabyi bawe ahantu hose mwami, na cyane cyane abakoraniye ngaha iri joro, yuko twashobora kwakira ijambo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Atankeka ni byiza kugaruka mu nzu y'umwami ubwira kandi iri joro, kandi ndazi ko benshi muri mwebwe bahagaze murantunga kuri ibyo, ariko gusa byogorana ko hoba ikintu icyo ari cyo cyose kirengeye ibyo dushobora gukora. Twararonse ishengero gusa nka twarajyaguye gushikaho dushobora kuronka 300 cyangwa 400, amajana atatu cyangwa amajana arenze ko ariko mu bikorane bidasanzwe nk'ibi haboneka umugwi mwinshi muto. Uburyo nagize gusa ibihe biteye ingomwe nsenga kandi niga utudushashara, ndizera ko namwe mwese ari uko. Ndazi neza ko ariko bimeze, kandi namba bisigura byinshi kuri mwebwe nk'uko biri kuri jewe. Atankeka ni muriko muragira ibihe biteye ingomwe, kandi ndafise ndashaka guhamagara umukobwa w'umugenzi wanje inyuma y'igikorane, kandi n'umunsi wiwe w'amavuka afise imyaka 12 uno munsi. Sara umukobwa wanje, kandi nyuma rero hirya y'ejo ndotegereza gusubira guhamagara kuko n'umunsi w'amavuko wa Becky. Kandi ubu iri joro turiko turiga aka gashashara ka kabiri, kandi kudushashara tune twa mbere hari abagendera ku ifarasi 4, kandi ndababwira uno munsi ikintu kinaka shashise, kandi nana ikintu kinaka nagiye maze mfata ibyo nanditse kera, ibyo nakoresheje mu kwigisha izige kinini ya hanyuma ndicara gusa hariya. hanyuma nariyumviriye nti yemwe narakoze byiza nyene noshoboye n'abanditsi benshi n'ibindi kandi nariyumviriye nti yemwe narasomye akanya gatoya kandi naravye hariya maze mbona ibina bijya kandi ikintu cya mbere mwamenye ikintu kinaka carashise ubwo nyene kandi cari gitandukanye bigaragara bitandukanye nta kindi rero nafashe ikaramu vuba nyene maze nangura kwandika nihuta uko nshoboye mu gihe yari hariya yo ni ikintu cashise gusa nk'igice c'isagiheze nabibwiye mwene data wood mu gihe twaza ngaha haraheze akanya gatoya gusa ikintu kinaka gusa murabizi murazi hariho ibintu byinshi bishika gusa udashobora kuvuga ko murabizi ariko rero ikintu kinaka cashise gusa camfashije cane ndafise umugenzi ngaha hantu hamwe mu nyubako atanke kamwese murazi muri abagenzi banje uyu mwene data ni mwene data Levine ni mwene data w'agaciro kandi w'umunyabwenge nyawe byanditswe umuhinga Vaile ni umubatisiti afise mwemu yera kandi ni usimbuze ibi gusa mu buryo bwo kumwayagiza ndabivuze gusa kuko ndabyizeye niyumvira yuko ari umwe mu bantu bazi ubwenge gusumba abandi mubari muri twebwe yanyandikiye agakete gatoya ngaha hariya maze akarungikana biri hariya biri byaramugoye cane kugira ngo ashobore kubinsomera kandi niyumvira sinasubiye kugasoma ariko ndashaka gusa kubabwira icyo yavuze ngaha kandi mejeje kugasoma mwene data Vaile namburi ngaha naragasomye nkumbure aheza amezi atandatu sindavyemeza neza niko yavuga mwene data Bill ndavye sindavyemeza neza ariko niwaza ko Polycarpe yabaye umwigishwa uwera Yohana nibyo yaramubaye nibaza ko Irene umwigishwa wa Polycarpe nibyo neza na neza Irene yavuze ati Yesu azogaruka igihe wa nyuma mu batoranijwe bagize umubiri wa Kristo azokwinjira uwo yari Irene nk'imyaka 400 ku inyuma y'urupfu rwa Kristo yavuze ati igihe iki kiringo cya nyuma kizozira rero ibyo ni imbere y'inama y'Inikaya mwebwe bantu muri ngaha musoma mwiga ibyanditswe kandi mwiga nshaka kuvuga mwiga kahise ka Bibiliya mubibona imbere y'imbere y'inama y'Inikaya kandi niyumvira ko ari mu gitabo cya mbere cyangwa icya kabiri muzobisangayo kandi rero narabibonye imyaka imbere ku buryo yavuze ati ku wa nyuma yatoranijwe ujya yatoranijwe abantu bibaza yuko kujya gutoranywa ari ikintu kinaka gejeje kuvuka ngaha vuba mana we iyo ni imwe mu nyigisho za kera dufise gutoranywa n'umuhamagaro kandi rero Irene atankeka abigishwa nyabo byanditswe bamye bizeye gutoranywa kandi rero Irene yari umwe mu bamarayika b'igihe c'ishengero nk'uko twabibonye nk'uko twabyize turabyize yatankeka rero yose yari amabanga yose yari ngaha neza ahishijwe neza ngaha muri ibimatanishije udushashara murabona kandi ategerezwa guhishurwa mu gihe cya nyuma ukuntu yatanguranye na Pawulo na Irene na Martin n'abandi guca kandi yabanje gushika muri iki gihe cya nyuma kandi ubu turizigiye rero ko umwami aja kuduhezagira mu twigoro twacira ijoro ubu twabaye agashashara ka mbere atankeka ibyo byarandyoheye agashashara ka mbere imeze garo yazananye nako kuri jewe kandi ubu sinshaka kubagumya igihe kirekire cyane ariko murabona ngiye gusubirira kugenda ubu nyene mu majoro makeya kandi nyuma y'uko ibi birangira kandi dutegerezwa kumera nk'abababaye akanya gatoye kandi ndanezeregwa ndabona mwene data Junior Jackson ahagaze hariya nda kandi niyumviriye ko nabonye mwene data Rudel araheze umwanya mutoya ngaha hantu hanaka kandi abo bene data ni abo mu mashengero dufatanije baretse ibyabo kugira babe ngaha n'abandi ibyo turabinezereregwa by'ukuri kandi ndabona mwene data Hupa ndibaza ahagaze ku Rome hariya wo muri Utica wo mu ishengero rya hariya kandi turanezeregwa atanga ko gufatana atabujyajya bw'umwe wese muri twebwe rero kumugara weze nk'uko dusanzwe tubikunda mu kwigisha ku bimatanije udushashara tubyigisha nka kujya mu bigira ku bihe by'ishengero kandi twarahejeje kwigisha igihe cy'ishengero bwa nyuma aho nabicapa ngaha kuri ya rutari ku kibaho ni bangahe babyibuka ibyashitse yaramanutse ubwo nyine aja neza inyuma ku ruhome mu muco maze arabicapa ubwiwe hajya nyene ku ruhome imbere yacu twese umumarayika w'umwami ihagaze nyene imbere y'abantu amajana none ubu areka akora ikintu byo kuri cinsiga bwe ngubu naho kandi kubyivyo twiteze ibintu bihambaye nituzi mukunda gusa kurindira ibyo kwitega bihambaye nimuzi gusa ibigiye gukurikira murazi gusa murarindira ubu ingene imana ihambaye kuri twebwe n'ingene ari gitangaza turayikunda cyane rwose ubu umurongo wa mbere n'uwa kabiri ndabisoma kugira ngo mere nk'utanga urufatiro rutoya hanyuma rero turajya gufata umurongo wa gatatu n'uwa kane kubw'agashashara ka kabiri hanyuma rero umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu ni agashashara ka gatatu n'uw'indwi n'uw'umunani ni imirongo ibiri ku wicaye ku ifarasi uwo ari we wese rero ubu ndashaka yuko muraba ingene aba bagabo kuri iyi farasi benjutse nkumbure ngiyi iraje iguma gusinda kuko igenda ibandanya hanyuma rero kajya agashashara gahambaye nyuma agategerezwa kumenwa nambi imana bigombye kuyinga ukurikira mu ijoro ibyige byashika habaye ikintu cyonyine cyashyitse habaye agacerere mu ijoro nk'igihimba cy'isaha imana idufashe rero ndasoma umurongo wa gatatu ubu kandi amenye icya kabiri kimatanije cya gitabo numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti ngwino haza iyindi farasi umurongo wa kane y'akagajo uyicaye kahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane bicane kandi ahabwa inkota ndende rero ikintu cy'ibanga ubu igihe ikinyabugingo cyabarira Yohana giti ngwino gusa urabe kandi ntiyabonye icyo byari biri yabonye gusa ikimenyetso kandi icyo kigereranyo igituma yavuze ati ngwino urabe ariko yabonye ikigereranyo yategerezwa kukigereranya n'ishengero mu buryo bw'uko burindiriye kuza kugeza bishyitse mu gihe cya nyuma maze icyo gihe agashashara kakamenwa rero abantu bose barabyumva ubu murabona ibimatanijije udushashara byo kuguruwe none ntitunezerejwe no kuba mubayeho muri iki gihe ibyo murabona si ibyo gusa bagenzi ariko mwame mwibuka ubu kubiyinga riheze mu gitondo aho ibintu byose byari bishingiye ukwicisha bugufi murabona ibyiyoroheje ibiciye bugufi bishika mu buryo abantu babicako gusa kandi ntibigere bamenya yuko bishyitse kandi mwibuke turindiriye kuza k'umwami igihe icyo ari cyo cyose kandi igihe tu navuze yuko jewe nkumbura izamugwa rizoshika nk'uko nyine rizoba ryabaye ryaheze kandi nta n'umwe azomenya ikintu na kimwe kuri ryo rizoshika gusa nk'uko murabona kandi mu bisanzwe usubira inyuma muri bibiliya maze muraba ingene bishika nk'uko murabona mbere n'ikintu gihambaye nk'uko uza k'umwami yesu nta muntu yabimenye ko ikintu na kimwe biyumvira batujya muntu adasanzwe umuntu muna amashengero yavuga ati umushikuzi gusa twebwe by'ukuri n'umusatsi yavuze ati ni umurwayi wo mu mutwe turazi yuko urwaye mu mutwe umurwayi wo mu mutwe bisigura umusazi turazi yuko afise imwe mu mbi kandi yakugize umusazi none uri kuragerageza kutwigisha mu gihe wavukiye hariya mu buryo butemewe twebwe wavukiye mu busambanyi uragerageza kwigisha abantu nkatwe abaherezi n'abandi urusengero ewe mana we cyari igitutsi kuri bo igihe Yohana yaza yari yaravuzwe ko uko ibihe byagiye bigenda kuva kuri Yesaya gushyitsa kuri Maraki ibyo ni imyaka igihumbi n'amajana abiri kandi amajana indwi na cumi n'ibiri yari yarabonywe n'abantuzi mu gihe yari karaza abantu bose bari barindiriye yuko aza byabyiteze igihe icyo ari cyo cyose ariko ingene yaje yavuze ubutumwa maze akora igikorwa cyiwe hanyuma yigira mu bwiza kandi mbere n'intumwa ntizabimenye kuko zaramubajije zavuze ati ubu namba namba umwana w'umuntu agiye i Yerusalemu kugira ngo ashikanirwe ibi bintu byose bati kuko ibyanditswe bivuga yuko yari yategereza kubanza kuza Yesu yavuze ati yari amaze kuza kandi ntimwabimenye kandi yakoze neza na neza icyo ibyanditswe bivuga ko yakoze kandi bamukoreye neza na neza ibyari ku rutonde murabona kandi ntibashobora kubitahura yavuze ati yari Yohana maze icyo gihe yo murabona barikanguye barabibona n'igihe mbere mu nyuma inyuma y'ibintu byose yari yakoze n'ibimenyetso yaberetse kandi yari yara nabahamagaye yavuze ati ninde muri mwebwe ashobora kunyagiriza icyaha kutizera namba ntarakoze icyo ibyanditswe byavuze ko igikorwa cyanjye cyokoze igihe nzozira ku isi rero muri munyereka hano nacumuye murabona aho rero nzobereka icyo mutegereza kwa mumaze turabe yuko muvyizera cyangwa mutavyizera murabona yari kuba yasubiye inyuma nyene akavuga ati nategereza kunyizera igihe naza ntibabikoze murabona kubw'ibyo bamenye kiruta guharira nawe kuri ibyo ariko yavuze ati ninde muri mwebwe ashobora kunyagiriza kutizera murabona mbega sinakoze neza na nizigategereza gukorwa kandi n'intumwa mu nzira zarakekeranya turazi ingene ibyanditswe bivuga rero amaherezo mu nyuma bavuze bati ubu turizera yuko ata muntu ategereza kukubwira ikintu kuko uzi ibintu byose ubu no kwifuza ko banarabonye mu maso yiwe ategereza kuba yarabarabye ati yemwe ubu murizeye amaherezo mwatanguye kubibona rero ntibyategereza kugaragara nkumbure gushyitsa mu gihe icyo gihe murabona kandi imana ikora ibintu byose neza na neza nyine murazi ndayikundira icyo ariko ubu turiko turiyumvira ku gihe cyacu kuko ninatangura kuvuga kuri ibyo ntituza gushya kuri utu dushashara na gatoya kandi ubu mwibuke ndiko ndaronka imitwaro myinshi yo gusengera abagwayi kandi ndasengera igihe cyose buri mutwaro nzonka kandi ntudutambara n'ibindi kandi namba dushobora guhita utu dushashara gushyira ku gashashara ka nyuma kuyinga mu gitondo tu namba twoba ubugombe bw'imana twari twifuje kugira igikora n'icukira indwara mu buryo bwiza nyine bwa kera ngaha aho dufata gusa igitondo cyose kugira ngo usengere abagwayi kandi ndandazi neza yuko iyo bizoba igikora n'igisasano cyo gukora indwara murabona niyumvira gusa nk'uko murabona kandi kubw'ibyo si ibidasanzwe ariko bishobora kuba gusa ibidasanzwe kuri bamwe murabona icyo nshaka kuvuga rero ingene ubuntu bw'imana buhambaye kuduhishurira amabanga yayo muri iki gihe rero tuzokwizera yuko turi mu gihe cya nyuma turabyizera kandi mwibuke amabanga yari ayo guhishurirwa mu gihe cya nyuma none yishura gute ijambo ryayo amabanga yayo bibiliya irabivuga murashaka gusomaho ibivuga reka tuzingurire hariya maze turabe ingene yishura amabanga yayo ubu nshaka ko musoma Amosi muzingurire mu gitabo cya Amosi kandi nshaka yuko musoma igice cya gatatu cya Amosi n'umurongo w'indwi ni byiza ndajya gusoma umurongo wa gatandatu nawo cyangwa inzamba yovugirizwa mu gisagara abantu ntibakanguke cyangwa hari icyago cyotera igisagara uhora atagire kuye erega umwami uhoraho nazogira icyo akora atabanje kwibira akabanga abasabye biwavugisha rero mu minsi y'iherezo turi tubwirwa yuko hazogaruka umuhanuzi rero turazi ko twaronse ubwoko bwose ubu ndamenye inyuma yo kuraba hose iri joro ko ndiko ndavugira hano aho abanyeshuri bicaye kandi jewe ndashaka ko munahura kandi mumenye ko izi bande zija ku isi yose murabona hafi y'isi yose kandi sinoshatse na gatoya ko muyumvira ko ndiko ndagerageza kubashyiramo uburyo bwo gusenga mu birengeti n'amakanzu bya Eliya kandi ibyo bintu byose twarabironse bihagije ariko murabizi ibyo bintu byose ni ibyitangiza imbere y'ikintu cy'ingombo kugizoza ngo kizimize abantu mbega mwaramenye ko twaronse abarongozi b'ibinyoma bahagurutse ba mesiya b'ibinyoma imbere yuko kristo aza ntibakoze mwigisha w'icyo gihe uwo mwigisha akomeye gamariyeli igihe ikibazo cyabazwa cyerekeye gukubita abo bagabo n'ibindi yavuze ati bareke bagende namba ari iby'imana yemwe muzosanga muri ko mugwanya imana ariko namba atari iby'imana yavuze ati mu minsi mike yiheze nta muntu yiyadukije hanyuma atwara amajana ane mu bugaragwa n'ibindi dufise ibyo bintu mbega yari iki bose bayitangiza imbere y'ikintu cy'inkomoko igihe cyaza rero murabona ni satani bashira hejuru rero uburiganya bw'uyu muntu twari ko turavuga hano satani turi ko turamugaragaza neza hano gusa tumwambura kuva ibyanditswe kandi turabareka ngo murabe uwo ari we ibyo ni ibyo bategereje gukorwa kandi mwibuke ntiyategerezwa kugenda no kwigira umukominista Satani ntiyabikoze ni Antikristo hafi cyane. Yesu yavuze ati yozimije n'abatoranijwe kandi nibo banyegejwe muri ibi bimatanishije udushashara abo amazina yabo ari mu gitabo guhera isi ikiremwa. Ni umuntu w'umuriganya kandi igihe abona iki kintu kiriko kiraza kiza rero ahishura ashibura ikintu cyose ashoboye hanze hariya kugira abere intambamyo icyo kintu imbere y'uko gishika. Mwari muzi ko azobaho ba Kristo bimenya maze kwaduka mu minsi ya nyuma bitegereza gukurikira ako kanya inyuma y'ibi nyuma y'ubu butumwa buhambaye ubwo mwene data azovuga buzoza byo kurasizwe impemu ya Eliya ako kanya kandi bazomuyoberwa bamwe muri bo bazokwibaza ko ari Mesiya ariko azovuga rwose oya kuko bitegereza kugenda nk'uko kwa Yohana mu gihe cya Yohana umubatizi igihe yaza kuvuga ubutumwa bamubwiye bati uri Mesiya nturi we.
Aren't you he? He said, I am not.
Yavuze ati sindi we, sinkwiriye no kugura inkweto ziwe. Rero jewe ndababatiza mu mazi ariko bazobatiza muri mwe mu yera. Kandi Yohana yari azi neza rwose ko we yari mu isi. Yavuze ati ari hagati muri mwe bw'ahantu hanakubu. Ariko nti yamumenye gushika abonye icyo kimenyetso kimanutse kuri we. Rero igihe yabona uwo muco uje kandi ugashwara nk'inuma hanyuma ugahagarara kuri we yavuze ati nguyo niwe. Ariko Yohana niwe wenyine yamubonye. Murabizi Yohana niwe wenyine yumvise icyo abasigaye bose muri bo hariya nta n'umwe yigeze ajyumva. Ariko rero igihe uw'inkomoko umukozi w'ukuri aje hamwe nk'uko nuko twigana kose ni ugusuka uruzazane mu byumviro by'abantu. Satani akora ibyo kandi abo badashobora gutandukanya ukuri n'ikinyoma bibakubita hasi. Ariko abaturanijwe ntibazobikora. Bibiliya ivuga ko adashobora guhenda abaturanijwe kandi ubu imbere y'uguza kwa Kristo Bibiliya ivuga iti azohaho ba Kristo b'ibinyoma kandi azovuga ko ari Kristo. Hanyuma akavuga ati he abantu bavuga ko ari mu bugaragwa ntimubyizere, he ari haruguru mu mpete ntimubyizere, kuko nk'uko izuba rirasera mu buseruko gushika mu burengero ni kukuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Murabona ego azogaragara kandi kizoba ikintu cy'isi yose. Kandi ubu ibyo bizoba rero by'ukuri igihe bizobona bazobone ko icyo kintu cyafashwe ikibanza. Murabona rero bazo ubu mwibuke icyo kizofata ikibanza ako kanya inyuma y'ishengero rigiye imuhira inyuma y'izamugwa. Rero hazoba abiganye b'ibinyoma igihe cyose kandi ntidushaka guhuzwa n'ikintu nk'ibyo. Oya mugenzi, kandi ndizeye igihe umuntu aje uyu byavuzwe mbere y'uko azoza ndamuberekesha gusa ibyanditswe ko uwo muntu ategereza kuba umuhanuzi azoba ari we neza na neza kandi ishurwa ry'Imana, kuko Imana ijambo ry'Imana riza ku bahanuzi biwe. Ibyo ni byo neza na neza, ni kandi Imana nishobora guhinduka. Murabona yaba yari ifise ukuntu yokora neza kurusha yoshoboye kubukoresha. Ariko ifise yahisemo uburyo bwiza mwitanguriro gusa nk'akarorero. Yoshoboye guhitamo izuba ngo ryigishe ubutumwa bwiza, yoshoboye guhitamo ukwezi, yoshoboye guhitamo umuyaga, ariko yahisemo umuntu kandi ntiyigeze ahitamo imigwi. Abantu ku giti cyabo murabona, kandi ntihigeze ku isi haba mu mwanya umwe abahanuzi babiri bakuru. Murabona umuntu wese aratandukanye, afite imero itandukanye n'ambi Imana yoshobora kuronka umuntu umwe. Ibyo ni byo byose itegereza kuronka neza ku kiganza cyayo, ishobora gukora ibyo ishaka gukora. Itegereza kubwira umwe mu minsi ya Nowa, mu minsi ya Eliya, mu minsi ya Mose. Barahagurutse mu gihe cya Mose, murazi ingene babigenjeje, bashaka kuvuga bati yemwe nturi wera wenyine muri uyu mugwi. Hanyuma Satani nakora, kandi Imana yavuze iti itandukanye nabo, ngiye gusa kubugururira isi bamire. Murabona kandi rero hanyuma rero abantu batangura kwidoga. Yavuze ati nzogusa nzokuraho ikintu cyose, kandi hariya Mose yari mu gishingo cya Kristo. Rero yagiye hagati kandi avuga ati ntubikore mwami. Murabona kandi ibyo kuri we inyuma yo gutegeka Mose gukora ibi ntiyagwanya Mose, kuko yakora nka Kristo muri kijya gihe. Yari Kristo muri Mose atangika. Rero turanezerewe cyane no Mose, ko Imana ubwayo iri kwiratwihishurira. Kandi ndizeye ko umunsi uhambaye watanguye gutamanzura, kumena imico itanguye kurabagirana, inyoni zo mu iparadizo zatanguye kuririmba mu mitima y'abera, zirazi ko atagiye gisigaye ubu. Ikintu kinagiye gushika gitegereza rero namba idakoze na kimwe. Rero ibyanditswe byera byose byarahumetswe, ibyanditswe bitegereza kose kuba ukuri, nta kundi byomera. Aho niho ntandukaniye n'abagenzi bacu bo mu ishengero Katolika. Nizera ko bitanditswe n'umuntu adasa n'umuntu asanzwe. Nizera ko byakozwe na mwe muyera. N'utu tuntu dutoya twose twongewemo bagerageje ko ngeramwo mwarabonye mu gihe cyo kubitunganya kimwe cyose cyaranzwe kandi bibyanditswe nyabyo. By'ukuri byinjira namwo kimwe mu kindi ugezaho atatata kuvugizanya muri byo nta na hamwe na gatoya. Nyereka igitabo canditswe n'umwanditsi munakaho kuri buri murongo hatobaho kuvuguruzanya canke kuri buri murongo canke ibiri, kandi Bibiliya ubwayo ntivuruzanya na hamwe. Narawumvise abanegura ba kera bavuga ibyo, ariko narabasabye ikiringo kirekire ko boza kunyereka aho biri. Ntibirimwo ngaha, ni kubera guza hariho uruzazane mu bwenge bw'umuntu. Imana ntizazanirwa, irazi ibyikora, irabizi. Yaba namba Imana izocira urubanza se kubw'ishengero rinaka nk'uko ishengero Gatolika ari bivuga, ni byiza. None iryo ni irihe shengero? Raba amashengero dufise gusa, dufise 190 n'ibindi, amadini atandukanye y'amashengero. Rero ni gute umwe yigisha ukuwundi kuriya? Mbega umuvurungano! Rero umuntu wese akora ikintu icyo ari cyo cyose ashaka, murabandanya uko biko kose. Imana itegereza kugira urufatiro rwo n'ijambo ryayo. Kuvuga si ugutuma umwikomo ku bakatolika ubu kubera yuko abaporoti nabo ari babi, ariko nariko ndavugana n'umupatiri avuze ati mushigana Branham, Imana iri mu ishengero ryayo. Navuze nti mugenzi, Imana iri mu ijambo ryayo, kandi iyo ni jambo. Ego mugenzi. Yavuze ati yemwe iri mu ishengero ntigihenda. Navuze nti ibyo ntabyo ivuga, ariko yavuze ko ijambo ridashobora kwihenda. Yavuze ati yemwe twahora twigishwa mubatizo muri ubwo buryo n'ibindi. Navuze ryari? Yavuze ati kera mu minsi ya mbere. Yavuze nti uremera ko ibyo ari by'ishengero Katolika? Yavuze ati ego. Navuze nti rero ndi umukatolika wa kera. Ndizera uburyo bwa kera mwebwe uyu munsi byose mwarabivanze kandi ni gake. Mwigisha ikintu na kimwe kiri mu byanditswe gusengerwa n'abagore hamwe n'abantu bapfuye n'ibindi bintu byose, kandi yo mana we kutajya inyama kandi sinzi n'ibindi byose. Murabona navuze nti mubinyereke mu byanditswe. Yavuze ati si ngombwa ko bibamwo mu gihe ishengero ribivuze. N'ibyo ibyo bijya bivuga ntacyo bihindura n'ishengero. Navuze nti Bibiliya yavuze ngo nihagira umuntu uwongera kuri iyo canke agakura kuri Imana izomukura ku mugabane wa cyangwa igitabo cy'ubugingo. Rero ni jambo, ndizera ijambo. Ubu hanyuma rero asangwa amose yaravuze hamwe n'ibindi byanditswe bijanye n'uko namba, kandi mwibuke kuri ibi turaca ku masonga yabyo. Gusa mana we namba iyo nshitse muri kijya cumba ariya hanyuma gusigwa ku kazi yo banshobora kwandika ibyo we ibiba byose noguma ngaha amezi atatu kuri kamwe muri utu dushashara. Rero ndabica ku masonga gusa hanyuma ngatanga ibikenewe. Ibyo tubona bisa nk'ibitobuza amahoro abantu, ariko yamara si ibikwiye ngo bibabaze. Ariko nizera yuko byogira ibi icyo bihinduye. Muratahuye icyo nshaka kuvuga? Rero uraba ibi namba Imana itagira icyo ikora. Amosi niko yavuze itabanje kwibira akabanga basabye bayivugisha. Hanyuma rero turabona yo ibyo iri kwirakora itegerezwa kuba yimirije gukora ikintu. Icyo iri kwirahishura ubu Imana yimirije kuja ku rubuga mu rubanza. Ndabyizera yimirije gukora ikintu, kandi ikintu kimwe ubwira kandi gishinga intahe rwose. Turi mu minsi ya nyuma, turi ku iherezo ry'igihe cy'ishengero rya Laodikiya ubu, kuko ibi bintu byategereza guhishurwa ku munsi wa nyuma. Rero yiyumvire gusa ubu, reka gusa tugerageze gushimikira ku byo twizera kugira mwe muyera abitumenyeshe. Rero mwibuke nta kintu cyoshyurwa Imana nta kizokora habe namba itabanje kwibira akabanga basabye bayo ivugisha. Kandi mbere yo kugira ikikoze irabihishura, kandi iyo ibihishuye murashobora kubyibuka. Hari ikintu kiri mu nzira, murabona biriko birahishurwa. kandi ibi bintu turiko turavuga byategerezwa guhishurwa mu gihe cya nyuma imbere gato y'inzamba ya nyuma ku iherezo ry'ubutumwa y'igihe cya nyuma cy'ishengero nibyo asangwa mushaka kubisoma ubu murashobora kuzengurura muri mwege nabibabwiye aho biri mu ijoro riheze inshuro zitatu ibyahishuriwe Yohana 11 gushaka kuri 7 murabona kandi mu minsi y'ijwi ryo mu marayika w'indi ni ibanga ry'imana izo barishyuwe kandi riherahejwe kandi hasigaye ikintu kimwe gusa iki gitabo cy'udushasharandwe kimaze kugurugwa rero ibanga ryose ry'imana yemwe twarabigenzuye mu myaka iheze kandi twisunze ibyanditswe rero twebwe nta buryo bwo kubitahura bwariho gushyigikira igihe kuko byari bihishijwe twarabonye ikigereranyo icyo byagereranywa ariko ntibyashobora guhishurwa neza gushyika ku gihe cy'iherezo urabona ubu rero dutegereza kuba turi hariya ku gihe cy'iherezo rero mwibuke ntimu kandi ubu ntimuze mwibagire yuko nacikora gushyika ibihishuye kandi ntimwibagire ikindi yuko ibikora mu buryo buciye bugufi ku buryo abanyabwenge n'abahanga batabibona rero namba ibyo mushaka kubyandikaho ni Matayo 11:25-26 kandi mwibuke nacyo ikora gushyika ibihishuwe kandi bihishura mu buryo bunaka ku buryo abantu bafite ubwenge abantu bize batabibona mwibuke ubwenge nibwo isi yifuza mu kibanza cy'ijambo igihe icyaha cya mbere cyakoze ibyo cyakoze ibyo ntimubyibagire uburyo mbega ukuntu twari dukwiye gushima kwiyumvira ibyo rero raba gusa ibintu biba raba ibintu yatubwiye raba hano muri iri shengero mw'abantu twakuranye ngaha rero ngira nsaba amabande yemwe bandanya bifate kuri bande ariko raba ngira ndabibabwire abantu bo mu ishengero mwebwe mwami ngaha ndasabye uwariwe wese muri mwebwe mu izina ry'umwami Yesu kudoma urutoke ku kintu kimwe mu bintu amajana byavuzwe imbere y'uko bishika maze muvuge ko bitashitse mbwira inshuro imwe ko kuri arutari hariya hanze aho haba ariho hose ko yigeze ivuga ikintu na kimwe kitabaye neza na neza uko mu buryo butunganye gute ubwenge bw'umuntu bwashobora kumera kuriya sibyo atankeka igihe yigaragaza hariya hepfo kuruzi hazoba haheze imyaka 33 kuri uku kwezi kwa ruheshi kuza mu buryo bw'umuco mwebwe abakera muribuka ko nababwiye kuva ndi umuhungu mutoya ijyajwi n'ujya muco kandi abantu biyumviriye gusa ko ntasa n'umeze neza mu mutwe atanheka nari gushobora kwiyumvira icyo kintu nyine namba ari umuntu yakivuze ariko ubu nimutegereza kugira icyo mubyibaza kuko kandi ishengero ryigeze ryibaza ko kuva 1933 hepfo kuruzi uwo munsi aho nari ko ndabatiza abantu amajana ndibuka ko umuhungu mara yambwiye yavuze ati uraza kwibiza mu mazi abo bantu Billy Jim mara mutoya hariya hepfo niyumvira ko ubu yapfuye niyumvira ko yishwe hariya umugore umwe yaramurashe ariko yambajije ati ugiye kwibiza mu mazi abo bantu navuze nti oya mugenzi ngiye kubabatiza mu izina ry'umwami Yesu kandi hariya hariho umugore yari yazananye n'uyo mugwe yambwiye yabwiye uwundi mugore yavuze yagize isha bivuga ko ikintu kinaka kuri ibyo yavuze ati yemwe ntacyo byontwara banyi bije mu mazi yavuze ati ibyo ni byiza ntacyo bintwaye navuze nti genda wihane ntubere kubatiza mu izina rya Yesu Kristo murabona iki si ikintu cyo gukinisha ni ubutumwa bwiza bwa Kristo bwahishuwe kubwira kuguha ijambo rero ubu namba uri kuravuga ubuhombye n'ubusazi mwashoboye kuba mwobivuze ahandi hantu ariko mwibuke byasezeranywe ni mu ijambo yuko ibi byoshize kandi gusa neza na neza uko byobaye kandi ngibi hano rero hariya epfo ujya munsi igihe bari bahagaze ku ruzi Hanyuma umumarayika w'Uhoraho nababwiye yuko byasa nk'ikinyenyeri canke ikintu kina nka kure. Hanyuma yaregereye kandi narababwiye ko ujya muco wasa na simaragido. Kandi hano yaraje neza hepfo kuruzaho nariko ndabatiriza igihe abagwiza tunga ari yepfo mu gisagara bavuze bati bisigura iki. Navuze nti ibyo ntibyari byanjye, ibyo byari byanyu, ndizera murabona ibyo Imana yabibakoreye kugira ibereke ko mvuga ukuri, kuko nari umwana w'umuhungu nk'uko kandi mfise imyaka 21 nibo kwizera ibyo murabona kuko byari birengeye umwana. Hanyuma rero ndiyumvira mwene data Robertson hano umwe mu bajejumera w'ishengero namubonye hano iminota mike yiheze yereka arambwira kiri yagiye ku byo kuba muri Houston igisa namu yafatwe iyo mubona. Kandi nari muri kijya kiganiro nari nanguye kuvuga ikintu kinaka kuri ibyo kijya rijya rindi joro mwene data Roy yari gusa atawundi yari umuntu gusa muri uyu mugwe afise icoma gifata amajwi cyari kimwe muri bijya byuma bifata amajwi bya kera by'insinga. Ndabona mwene data Robertson ubu n'umufasha wiwe rero kandi rero umufasoni Robertson yaragwaye. Mwene data Roy yari gicoshoro kandi amaguru yiwe yarahitanywe n'igisasu. Hanyuma bamushize ahantu kugira apfe. Yari intwaza ngaho mu gisirikare kandi inkoho y'ikidage 88 yarafashe iyi tanki yarimwo. Hanyuma yica uwo muntu maze imushagagura mwibice baramurambise hanze apfiraho umwanya muremure. Kandi bavuze ko atokwigeza atambuka kuko amaguru yiwe yose yari yaciwe imitsi muri yo n'ibindi. Mana we ashobora kundusha gutambuka ariko byari biki. Hari ikintu kina kayabonye. Hanyuma yagiye muri Houston kandi yari kambwira kubyerekeye umufasha wiwe kandi arafise urutsinga ruza gufata ku cuma gifata amajwi. Kandi nyuma y'ibikorana biheze hano rero azoyivuza kubwanyu mwese ndabyibaza. Kandi no kuri kijya cuma gifata amajwi cya kera cy'insinga yafashe amajwi y'ibikorane byanje byabere muri Houston. Kandi rero umufasha wiwe yabuze arazifise hariya kandi nigeze abibona kugeza ujya wundi munsi. Yari yashavuye yaragwaye. Hanyuma yashaka kuja mu murongo wo gusegerwa ntibari banzi kandi sinari bwigere ndababona mu buzima bwanjye. Rero yari yicaye ku idirisha ujya munsi araba hanze kandi atunuye cyane murabizi kandi ababaye cyane. Hanyuma yashaka ko yoronka ikarata yo gusengerwa ko kugira aje ku murongo. Kandi byarashitse rijya joro yaragiye ku murongo canke ijoro ikurikira canke ikintu nk'ico. Niyumvire iryo joro kandi yagiye ku murongo kandi igihe yaza kuri arutari mwemu yari yamubwiye yavuze ati rero nturi uwo ngaha uva mu gisagara citwa New Albany. Kandi yavuze ati wari wicaye ku idirisha uno munsi uraba hanze kandi wibaza uko woronka ikarata yo gusengerwa ngibi kuri bandi heze. Kandi rero ku ntango y'igikerane igihe mwemu yari hariya ico cari gikorane ca mbere twari dufise gusa abantu 300. Hanyuma twashikiriye 800. Hanyuma nko ku 300 rero mu gihe nariko ndavuga ko igikorane ca mbere mu gikorane navuze sinzi igituma ndiko mvuga ibi rero biri kuri banda. Ariko nituri ikigi kigiye kuba igihe gikomeye mu buzima bwanjye. Ikintu kinaka kigiye kuba muri iki gikorane kigiye kuba igihambaye kurusha ico umuntu n'umwe yigeze kubona. Kandi hari nk'amajoro 8-9 canke 10 nyuma y'ivyo igumareka Uhoraho yaboneka imbere y'abantu 30,000 maze aramanuka. Hanyuma isanamu yarafashwe ngo uyu neza ubu yashize muri Washington DC nk'ikirema cy'insigamwenge cash photo we mwisi. Rero narabivuze ko murabizi narabivuze igihe kimwe munsi y'ukurobanura imwemu navuze nti umuntu atwikiriwe igitutu cy'urupfu hariho umwiza w'intimatimba w'igitutu begereje gupfa. Kandi rero hano muri pinesiyo mu buseruko canke muri pinesiyo mu bumanuko nibaza ko ari gusa igihe nari hariya mu gikorane canyu mu mugore mutoye yicaye hariya. Kandi ikintu kinaka camubwiye giti fata irya sanamu neza n'ingoga igihe nariko mvugana n'umugore. Kandi ngiye nibaza ko izoba iri mu kibaho cy'amatangazo iri hariya kubw'ibye gikwiye. Hari igitutu kiri neza na neza kuri uyu mugore. Yarafashe indi sanamu igihe mwemu yari yabitangaza cyari cyagiye yavuze ati ugiye gukira Uhoraho yagukijije kanseri yagiye uko niko byari. Kandi yicaye yaciye akira murabona niko biri murabona byerekana gusa ko Imana izi igihe tubayemo ntituyizi tugeza kuyubaha. Rero twoshobora kubandanya tubivuga ariko reka tugaruke hano ubu akanya gatoya hanyuma dukore ko kugashashara gaheruka kugira dushobore kukagereranya n'ibi. Rero ni ugusubiramo gusa mu mwanya munaka kandi kajya kandi gashashara ka mbere turabona mu gihe kamenoga mukumenwa kagashashara ka mbere satana afise umuntu adasanzwe w'idini. Mbega mwarabonye uyo yicaye ku ifarasi y'igitare, uwo bo bamye bigisha yuko uwo yari ishengero rya mbere ryariko ribabandanya, ariko yo mana we ibyo byigishwa imyaka myinshi ariko ntibyashoboye kuba. Mwitegereze gusa mu gihe abandi igihe tuza kubashira hamwe, hanyuma murabe aho bigeze. Murabona rero kandi sinzi icyo abandi bagiye kuzoba nk'ubwo, ariko ndazi yuko bitegereza gushika neza na neza hariya, kuko ari ukuri. Nukuri ubwo neza na neza bwari ubutegetsi bw'ishengero ry'i Roma. Aba bantu biyumvira yuko abayuda ari antikristo bari kure cyane y'ukuri. Nimukigere mwiyumvira ko abayuda ari antikristo, amaso yabo yarahumishijwe kubw'intumbero kugira turonke inzira yo kwinjira, kuduha umwanya wo kwihana. Ariko antikristo ni umunyamahanga atankeka, ni umwiganyi w'ukuri, anti umugwanya. Ugwanya rero uyu muntu adasanzwe ahambaye yo ese ukuntu yahindutse umuntu ahambaye. Kandi rero iherezo yahawe intebe y'ubwami. Hanyuma rero inyuma yo guhabwa intebe y'ubwami yambitswe igisibo, kandi rero we inyuma y'ibyo yasenzwe mu gishingo cy'Imana. Rero nimwitegereze imbere y'uko ibyo bishika, nshaka ndababaze ikintu kimwe. Uwo yari inde mu gihe cya Pawulo mu Batesalonike ba 2:2-3 yavuze yuko uwo muntu yategereje kuza? Kubera iki uwo muntu yitegereje yari hariya kure mu bihe maze arabibona? Yari umuhanuzi w'Imana atankeka. Yavuze ati mwema avuga byeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazotukwizera kandi boshize umutima kubya izimiza. Murazi kuzimiza icyo ari cyo? Imwema izimiza mu ishengero iyo ni iyi dini. Uruhendo mwema w'idini, ibikorwa by'umugwanizi, ubujyajya mu ishengero. Ibirandamuke, abibone, ubwenge, murabona? Bakamenyi, incabwenge, bafise ishusho yo kubaha Imana gusa, bagenda bavuga bati yemwe turi abakristo, twotegereje kuja gusenga. Bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bakanugushurirwa inkomezi no gukora kwa mwemu, abameze batyo wame ubatera ibitugu, murabona? Rero nimwitegereze, yavuze ati kuko bene abo hari abanyengetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima. Ibyo ntibisigura umugore yuzuye mwemu yera. Abagore batagira imitima twagwa no kwifuza k'uburyo bwinshi. Kwifuza k'uburyo bwinshi bikundira gusa kwita mu kantu kose bashobora kujamwa n'abantu b'ubwoko bwose no kubaho uko ariko kose bigombeye. Hanyuma kandi tugiye kwishengera tumeze neza nk'abandi bose, ntambu ibirori kumwe imishatsi, kwisiga amarangi, kwiyambika uko bishakiye kose. Hanyuma turi turaba Pentekoti tumeze neza nk'abandi bose. Yo ibikorwa byanyu byerekana aho muri bo ukuri. Mwitegereze, ariko yavuze ati abagabo bononeka y'ubwenge kubyerekeye ukuri. Ukuri ni iki? Ijambo ijya ari ryo Kristo kubyerekeye ukuri. Yo ugira wewe ufata nabi abagore, uranka abagore, ukora ibi bibiliya. Oya mugenzi, uko si ukuri. Ubwo n'ububeshi, sinanka abagore. Oya mugenzi, ni bashikanje mu gihe ari bashiki bacu. Ariko ikintu kimwe jewe, urukundo rukosora, amwe rutokosora nigo bari urukundo. Nimba arigo rero, nimba ari urukundo, ni urukundo rw'abantu fileo, atari urukundo rw'Imana gapao. Ndababwira ibyo, bashobora kugirira urukundo rw'abantu fileo rutoya abagore beza, ariko urukundo rw'Imana gapao ni ikintu kindi. Ubwo ni urukundo rushira ibintu ku murongo kandi rugahishura n'Imana hakujya, ugahura n'Imana hakujya aho dushobora kuba ibihe bidashira. Murabona? Sibyo nashatse kuvuga nkumbure ukuntu byumvikanye, ariko murazi icyo na ndibaza ko mwabitawe. Ni byiza rero ariko mwibuke, yavuze ati nk'uko Yane na Yambore bagwanije Mose nabone bazobikora, ariko ububi bwabo bwagaragajwe n'ingoga. Kuki Mose yari yarahawe gukora ibintu byagaragaye nk'ibikaze, ariko yamanutse hariya nk'imvuga kuri uko bishoboka? Kandi Imana yamubwiye gufata iyi nkoni no kuyiterera hasi kandi yoshoboye guhinduka inzoka hanyuma yarabikoze kugira mwereke ibyoshitse kandi imbere ya Farawo yahagaze hariya neza na neza nk'uko Imana yamutumye hanyuma aterera inkoni ica ihinduka inzoka Karatange ka Farawo yavuze ati ubwo ni ubukorikori bwaheruye kubw'ibyo yaragiye maze azana n'abambure ati turashobora gukora ibyo bintu natwe hanyuma aterera iyo nkoni hasi zica zicika inzoka none ni biki yashoboye gukora byari biki kwari ukwerekana ko ikintu cyose cy'inkomoko cy'Imana umugwaniza aragifise arafise uwo kigana barigana batuma abantu batamenya ukuri ni biki Mose yakoze mbega yavuze ati yemwe nibaza ko noba nihenze byoba byiza nsubiye inyuma yahagaze gusa ashikamye kuko yari yashikije igikorwa yahawe nk'uko yagihawe hanyuma ikintu cya mbere mwome inzoka ya Mose yazimiza izo zose murabibona mbega muri gara mwiyumvira icyo iyo yindi nzoka yabaye yarogehe mbe Mose yatoye iyo nkoni arayisohokana yarayikoresheje ibitangaza kandi iyo nzoka yari iri muri iyo yindi murabona icyo ni igitangaza siko ego mugenzi rero Antikristo aza mu muco bukebuke nshaka kamubona ibi rero mwumvise rero ku bagenzi banjye b'abakatolika ni mugume mwicaye gusa akanya gatoye hanyuma rero kandi rero tugire turaba aho abaporoti bahagaze aho duhagaze twese murabona ni mwitegereze ishengero rya mbere igihe ishengero katolika rivuga yuko aribo babaye aba mbere ishengero ry'inkomoko atankeka bari mukuri nibo batanguriye kuri Pentekoti aho ni ishengero rya katolika ryatanguriye hanyuma ibyo byarangoye kwizera gushika aho nsomye kahise hanyuma nsanga yuko kwari ukuri batanguriye kuri Pentekote ariko batanguye gusubira inyuma kandi murabona aho bageze kandi namba Pentekote izobandanya isubira inyuma n'umuvuduko iri kubu ntibazotegerezwa kugenda imyaka 2000 mu myaka 100 kuva ubu bazoba bari inyuma gusumba uko iri shengero katolika riri uko n'ukuri ariko mwitegereze ugendera kuri iyi farasi y'igitare rero tubihe intumbero gusa gatoya gushika tumena akagashashara rero tubona yuko ugendera ku ifarasi y'igitare igihe yagenda yakoze mu ntambwe zitatu umugwanizi nk'uko nabibemeje ijoro riheruka ari mu butatu gusa nk'imana ariko ni wa mugwanizi nyine igihe cyose mu ntambwe zitatu mwitegereze intambwe ziwe mu ntambwe ya mbere ajemo mwemu yera yororotse hanyuma abantu basangira ikintu cyose kandi mwemu yera w'Imana yari kuri bo kandi abigishwa bagiye inzu ku nzu basangira umukate hamwe n'abantu kandi hari ibimenyetso bihambaye n'utumizwa byakozwe kandi rero ikintu cya mbere mwemu ya Satani yatangiye gutera umwidodombo rero haza kanya aba bagurano n'aboro bo mu gihugu abaronse mwemu yera bagiye mu gice bitandukanye bashingira intahe bashingiye intahe abakoresha babo kandi haheza kanya hatanguye kuzayo abakapiteni b'abasirikare n'abantu batandukanye abavuga ngo batanguye kubona inkomezi n'ibitangaza n'ibimenyetso iby'abo bantu bakoze hanyuma bemera ubukristo yemwe rero murabona igihe yakira umukristo hanyuma amanuka hariya aho bari bakoraniye mu nyubako ntoya ishaje y'umwizi capfuye kandi bakoma amashi yabo no kuvuza induru no kuvuga mu ndimi no kuronga ubutumwa yemwe ntiyari kwigera jana ibyo kuwo bahiga bahigana canke ico arico cose mu bikorwa vyiwe ni yari kuvyizera nk'uko vy'ukuri ntivyari kuvyemera rero yategereza ku bitunganya rero batanguye kuja hamwe hanyuma batangura kwiyumvira ubu tugira dukora ikintu kinaka gitandukanye gato kandi Yesu ubuno nyene kugiye ca mbere c'ishengero yababwiye mu gice ca kabiri c'ivajo riweyo ngaha fisisho ngwaya ko kubera ibikorwa by'abanikolayiti nikawo unesha abakristo basanzwe mu yandi majambo bashaka kugira mu gishingo cy'umuntu umwe wese kuba umwe bashaka kugira umuntu munakuwera bashaka kugira ubwoko bunakabwi bashaka kugereranya kubigereranya n'umupagano aho bavuye kandi amaherezo barabikoze rero murabe ubwa mbere ubunikolayiti bwiswe muri bibiliya ya Antikristo kuko bwanka inyigisho z'inkomoko za Kristo ni ntumwa
Antichrist because it was against the original doctrine of Christ
sinshaka kuvuga izina ryo muntu numuntu ahambaye ariko nari mu gikorane ciwe ngaharaheze imyaka mike kandi yamenye ko narindi hariya kuko naramuramukije kandi yavuze ati yo murazi turafise uno munsi abitwa abapentekoti hanyuma yavuze ati bo bisunga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa hanyuma yavuze ati murabona ibyakozwe n'intumwa cyari gusa igikorwa cy'urufatiro ku ishengero murashobora kwiyumvira umuntu yize bibiliya umugabo ashaje w'ijunja n'ijambo kandi yize bibiliya ukuntu uwo muntu yize hanyuma rero yavuze ibintu nk'ibyo byumvikanye ntibi mbere ntibyumvikana nka mwemu yera rero nta na hamwe biri nk'uko umuntu wese afise ugutahura gusanzwe yomenya ko ibyakozwe n'intumwa ntibyari ibikorwa by'intumwa byari ibikorwa bya mwemu yera mu ntumwa ntimuzi ukuntu twabyerekanye mu bihe by'ishengero ibyo binyabugingo biri hariya bikikuje isanduku Matayo Mariko Luka na Yohana bahagaze hariya bayikikuje kandi ibyo nibyo byabaye inyuma y'ibyanditswe bya Matayo Mariko Luka na Yohana icyo nicyo cya giti cyazanye ishami ryacyo rya mbere kandi icyo nicyo cyabaye kandi nimba cya giti kizosubira kuzana irindi shami bazokwandika ikindi gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa inyuma yaryo kuko murabona kwa bwa bugingo nyine butegerezwa kuba muri cya kintu nyine rero ubu uno munsi igihe twitegereza ku mashengero yacu y'amadini metodisite peresibiteriyani metodisite abaruteriyani ishengero rya kristo tuyita uko n'abapentekote n'ayandi ibyo bisunga ibyo tubisanga hehe ni mu bironka nzokwemera yuko abapentekote bafise ikintu cegereye cyane naryo bishoboka kuko bari ngaha hejuru mu gihe c'ishengero rya lawodikiya bari bafise ukuri hanyuma bagutera ibitugu bacitse akazuyazi naryo kandi imana ya badashwe mu kanwa kayo ibyo nibyo bijanye neza na neza n'ibyanditswe nimushobora gutuma ibyo byanditswe bibesha murabona bizokwa mari byo kuri igihe cyose nimugerageze ku ikintu cyonyine nimugerageze gushyira ibyumviro byanyu ku cyane icyanditswe mu byumviro byanyu ariko rero mwifadikanye n'ibyanditswe ni uko rero muzaba mwifadikanije n'imana ntibiraba ukuntu utegereza guca cyane guca ku ruhande gumana naryo murabona muraba icyo ryakoze ubwa mbere rimanutse rero nimba imana yokoze nk'uko ubwa mbere itegereza gukora nk'uko nyine ubwira kabiri itegereza gukora nk'uko igihe cyose cyane yarakoze nabi igihe cya mbere murabona twebwe nk'abantu bapfa turashobora gukora amakosa imana ntishobora ubwitamo kwa mbere kw'imana kuratunganye kandi ukuntu yahisemo gukora ibintu ntihashobora kuba ukuntu kurengeye ntashobora kongereza ko kuko kuratunganye kuva ku itangurira nemba atari uko rero ntari udafise iherezo kandi namba we ari udafise iherezo rero azi byose kandi namba azi byose ashoboye byose amen ategereza kuba uko kugira abe imana murabona rero ntimushobora kuvuga muti rero yize byinshi gusomba ntiyize byinshi we ni we soko y'ubwenge bwose murabona ubwenge bwacu ngaha buva kwa satani twaburazwe kuva muri edeni aho twagujije ukwizera k'ubumenyi eva yarabikoze rero ubwa mbere yiswe antikristo intambuko ya kabiri yiswe umuhanuzi w'ikinyoma kuko ijya mwemu yari mu bantu yambaye umubiri muribu kugendera ku ifarasi y'igitare rero ntiyari afise igitsibo igihe yatangura ariko rero yahawe igitsibo kuko yari mpemu ya nikolayiti kuva ku ntango hanyuma rero yambara umubiri mu kirema muntu hanyuma rero yambitswe igitsibo kandi aronka intebe maze yambikwa igisibo kandi rero yakoze ibyo igihe kirekire nk'uko tuja kubibona utu dushashara tuzomera kandi rero tubona yuko inyuma y'icyo gihe kirekire satani yirukanywe mu ijuru kandi yaramanutse bijanye n'ibyanditswe kandi yari yimitse yiyumvire gusa yari yimitse muri urya muntu maze acika igikoko kandi yari afise ubushobozi bw'ikirenga nk'ubwo yakoresheje ibitangaza byose n'ibindi ibyo cyane ubwicanyi indwano z'amaraso n'ikintu cyose icyo roma yashobora gukora ni byiza yicisha igihano giteye ubwoba cy'i roma gusa yo twashobora by'ukuri kuzana bimwe mu byanditswe ngaha
he killed by cruel roman punishment
Nibuke Yesu Kristo yishwe n'igihano kiroma igihano cyo gupfa. Ubutumwa mfise ku mutima wanjye bwo kwigisha ngaha muri iki gikorane kiza ku wa gatanu mweranda kumuhinga mu buvuga ku bintu bitatu bine, murabona hariya mubamba baramubamba hariya ahantu hera gusumba ahantu basenga kuruta hari Yerusalemu ba ihanga gera gusumba yandi ku isi ryotegereje kuba Abayuda. Hariya barabamba igihano gikaze gusumba ibindi Roma yashoboye kuronka baramubamba. Iki umuntu uwo bwiza yigeze kubaho hariya baramubambye. Yo mana we Imana imfashe kubuvuga muri urya mugwi w'abwiza tunga gushika aho boshobora kubona aho bahagaze. Ni byiza cyane ubu atari uku barwanya atari kuba mubi ariko kugira ndabuba zungagize imbere yabo gushikaho abo bene data bashobora kubona ko abo baho babona base bakera n'ibindi bandika muri iki kinyamakuru cy'abageza tumba tunga kwarubu bwarubuhumbye. Abakristo ntibategereje kwita umuntu wari we wese data baratanguye naragerageje kuba fasha mu kintu cyose noshoboye murabonaho irya bande izoja rero kuri jewe biraheze sinzogira by'ukuri kintu na kimwe kintu kindi nkora kuri ibyo. Ni byiza cyane ubwa mbere mwibuke Kristo ubwa mbere nk'umunik Nikolayiti rero ni giki igihe cy'abanikolayiti cyasaba kuja kure y'uwo mugwi w'abantu basemerera kandi bakoma amashyi kandi basa nkaho batagira indero nk'uko babikoze kuri Pentekoti bigenza nk'abantu b'imboregwa badandabirana muri mwemo n'ibindi ntibashaka ikintu na kimwe cy'ibyo bavuze ko bari baborewe kandi igihe abavuga ngo mwimvirize ntimucikwe n'ibi bishobora kumvikana nk'ubusazi muri mwebwe ariko n'ukuri igihe abubahwa batangura kwinjira ntibari gushobora kwishira hasi gushika hariya. Ikigira inama nkuru nuko ikigira imana nkuru nuko iri nkuru bikwiye kugira ngo yishire hasi icyo nico kigira nkuru nta kintu na kimwe gikuru kuruta kandi yishize hasi kuruta aho umuntu numwe atashobora kwishira hasi aho atakirema umuntu na kimwe kigeze kwishira hasi. Yari umwami w'ijuru kandi yaje mu gisagara gikengereze ku isi Yeriko yabaye mutoya cyane gushikaho umuntu mutoya gusumba abandi mu gisagara yategerejwe kunamika amaso kugira ngo amuboneza kayo ivyo nivyo bamwise izina ribi gusumba yandi bashobora kwita ikirema muntu umupfumu idayimoni Belzebuli. Ivyo nivyo isi yamwiyumvira ko yapfuye urupfu rubi rubaho nta hantu yari afise arambika umusaya wewe yari irukanywe n'amadini yose ariko igihe Imana yamuduza hejuru cyane gushikaho yategerezwa kuraba hasi kugira ngo abone ijuru. Murabona ukuntu Imana mubyishije bugufi murabona kandi yamuhaye izina rihambaye cyane ku buryo umuryango wose wo mu ijuru witiranwa nawe n'umuryango wose wo ku isi. Umuryango wose wo ku isi witwa Yesu, imiryango yose yo mu ijuru yitwa Yesu, kandi izina nk'iryo ku buryo ivi ryose rizopfukama n'ururimi rwose rizokwatura ko we ari umwami. Haba ngaha habi kuzimu kizumi azomwunamira ibindi byose bizomwunamira murabona ariko ubwa mbere kwabaye ukwicisha bugufi hanyuma habaye ubukuru murabona abe ari Imana ishira hejuru uwicisha bugufi Imana izomushira hejuru murabona. Ubu twabonye ko iyi mwemu ni kawo yashaka ubwitonzi kuba umunyabwenge kuruta yategereza kwiyumvira icyo kintu nk'uko byabaye muri Edeni yiyumviriye agwanya ijambo ry'Imana n'ubwenge kandi ishengero rya bigumyemwo byari biki. Ubu reka tuvuge dufate rino shengero ngaha maze ufate umugwi w'abantu nkatwe iyo muba by'ukuri mutuzuye mwemu kandi reka dufate tuvuge rero nta na kimwe ndamugaye umukuru w'igisagara cyacu sinibaza ko ndamuzi umushingana butof mbega aracyari umukuru w'igisagara umushingana si murabona si umushingana butof n'umugenzi wanje mwiza murabona. Ariko tuvuge umukuru w'igisagara n'ingabo z'igipolisi n'abakomiseri bose baza ngaha ikintu cya mbere mubamenya namba bafise ikintu gitoya gusa mu mutwe hanyuma bagatangura kuvugana n'urwego rujejwe imibereho y'ishengero n'abantu hirya no hino ngaha maze bakavuga bati mbega murabizi ikico tegereje kuba ukundi kuntu namba mutuzuye mwemu kandi mundafise umuntu byo kuri uzuye mwemu inyuma ya altari ikintu ca mbere mwomenye mwokora ivyo bashaka byose nkumbure atari runo runganwe nkumbure urungano rukurikira kandi ivyo nari niko byatangwe murabona kuki bavuga bati murabe ngaha birumvikana mwege mwokumviriza tuvuge umuntu aje ngaha yovuga ati uru rusengero ni rutoya muze twubaka urusengero runiya nzo rububakira ngaha ni ruzoba ruciye amahera menshi igice c'umuriyoni w'amadolari niwo mutahe tuzoshiramo jewe ubwanje nzokora igikorwa co kumenyekanisha ico kintu iyo bokoze ivyo baba bafise ico bungukamwo 9/10 murazi aba bantu nk'abariya ikintu ca mbere mwomenya rero namba babikoze bazokora ikintu uko babishaka bonyene ntushobora kuvuga ikintu na kimwe kuko mwereza John Doe hariya inyuma niwe yatanze uburyo bwo kubaka runo rusengero murabona kandi rero mufise umuriki muto yavuye mu iseminari azi ibyerekeye imana nk'ibyo umuhatanto azi kuvyerekeye ijoro ryo muri Egiputa kandi azokora ivyo ujya muntu ashaka byose kuko yama amugurira imodoka ashaka kugira ngo abashe gutembera kandi amugurira ikiriya n'ikindi kintu rero ibyo ni uko byatangwe neza ibyo murabe ubwitonzi n'ubwenge bavuga bati rero murabe ngaha mbega n'ibyumvikana ubu abagore bacu ubudasaburiye ukuntu basokoza imishatsi yabo ariko bibiri ivuga ko hariho ubudasafata gusa kijya kintu kimwe iruhande y'ibindi amajana murabona hariho ubudasa imana yavuze yuko hariho ubudasa rero hariho ubudasa ariko murabona namba batangiye gukora ugutyo ugwego wabajeje umereho y'ishengero abadiyakore ni ikintu cose ca mbere mwomenya umwungere azokwinjira canke asohoke nta kindi murabona ni abantu babitoye ni vyiza cane ubu murabe ijya mwe mitangura gukora kandi ishengero rimeze nk'uko ryari rifise abakuru benshi muri ryo ibindi byinshi n'amahera menshi gushika inyuma y'igihe kinaka bumvirije biriya kandi babiguyemwo ukutisonera ku murwanizi kandi ico nico kintu conyene Eva yakoze mu itongo rya Edeni ubu mwarabyumvise ibyo nibyo murabe umugore asanzwe umugeni wa Adamu imbere y'uko amwabira nk'umugore yaguye mu bugarariji bwa Satani bugwanye ijambo ry'Imana mu kuriharirako imbere y'uko Adamu abana na Eva nk'umugore Satani yaramutanze mwarumvise ubutumwa igiti cy'umugeni narabyigishije ko ibyo barabivuga ko murabona ni byiza cyane ubu murabe hariya Eva yagushijwe no kwiyumvira rero we Satani yagerageje kubyiyumvira ko harirana ko yavuze ati ariko umwami yavuze ati yo urazi ko atankeka umwami nazobikora urabona ushaka kuba umunyabwenge ushaka kumenya ikintu kinaka yewe nacurico kiretse umwana w'imburabwenge urabona wotereje kumenya ibintu namba uwo atari Satani yo mana we namba ibyo atari bimwe muri ibi bigezwe murabona yo bajya ni umugwa bera bikumbagaza hasi gusa nimubite murabona nimuje murabona rero umugena sanswe wa mbere wo mu bwoko bw'abantu imbere yuko umugabo we amwabira yakorotse ava mu buntu mukumbiriza ikinyoma cya Satani inyuma yaho Imana yari yamuko mereje inyuma y'ijambo ryayo yaba yari yagumye inyuma y'ijambo niyo kwigezagwa rero ibyo ni mu bisanzwe muraba umugore asanzwe none umuvumo wari uwuhe umuvumo nyawo wo kuva inyuma y'ijambo ry'imana rero mwibuke yizeye hafi ibice 98% byaryo ariko upfa gusa kureka ikintu kimwe murabona yizera igice kinini ya cyaryo yo atankeka yavuze iki maze Satani aremera yuko icarico namba ashobora gusa gufatirwa mwikona nibyo byonye nashaka murabona ikintu conyene utegereje gukora ni ukwegezayo gatoya gusa urusoro nk'uku ruzosha rugusha ico wari kurasa murabona ibyo nibyo gusa rero yizera byinshi cyane muri ibyo ariko yamara yarahushije intumbero rero kandi ingaruka yataye kuko yataye ijambo kubera akantu gatoye ko kwiyumvira rero umvuga muti nibite kubijanye n'abagore cyangwa kuki ushaka kuvuga ku kintu nk'icyo ariko kimwe cyose muri ibyo bintu bitoya mbega ubudasa buri he namba ari kimenyamenya cya mbere birafise ikimazi cyabyo mutegerezwa bitekereza gukosorwa twarabyumviriye ko mu bihendwe by'ishengero hafi ariko igihe kirageza aho Imana ibivuga kandi n'ibivuga gusa ariko irabyerekana kandi ikabyemeza kandi ikabigaragaza nibyo namba itabikora rero si Imana nibyo gusa Imana ihagaze inyuma y'ijambo ryayo mwitekereza ubu umugore w'umubiri yazanye urupfu rw'umubiri kuko yayumvirije ibyumviro kugira ngo yigire umunyabwenge yigire umunyabwenge ubwiwe aho kuguma inyuma y'ijambo no gukora iby'Imana yamubariye gukora yashaka ubwenge no kuba umunyabwenge maze yumviriza ibyumviro nuko azimiza ubwoko bwose bw'abantu murabona rero ikigiye umugore wa mwemu umugeni wa Kristo yatanguye ku munsi wa Pentekoti hamwe n'ishengero rya kera ry'imwemu yatakaje ikintu nka kijya nyene ku nama y'Inikaya ni urazi yuko ari byo kandi mu nama y'Inikaya igihe yagurisha ubusamuraga bwiwe bwa mwemu ngo afate amashengero manini ya Konstantino n'ibintu yabaye yabahaye hariya kandi yagurishije ubusamuragwa yahabwa n'ibyanditswe abuguza umurundo w'ibyizerwa by'i Roma ubu ibyo biraguye kuba katolika ariko abapoloti bakoze ikintu nk'icyo nyene kandi berekanwa muri bibiliya ngaha nk'umukobwa wa maraya w'umusambanyi nibyo neza na neza rimwe byose muri yo ntabyireguza ariko na muri bo hamye hariho amasigarira makeye muri buri gihe bija kugira umugeni mwitegereze yatakaje ubusamuragwa bwiwe murabona imbere y'uko umugabo wamushikira murabona imbere y'ubukwe yatakaje ingeso ziwe
See, before the wedding, she lost her virtue.
And now,
queen, I have no
name. I'm rich. Ndumukire kandi ndatunze n'ibindi kandi yo isi yose irandaba ndi shengero ryambaye gera n'ibindi tumeze uko igihe cyose kandi yavuze ati ntuzi yuko ugenda amenye mu mutindi wapfutanye umworo kandi ntabyuzi nuko bimeze rero namba mwemu yera yavuze yuko ibintu bizaba bimeze uko mu minsi ya herezo nuko bimeze nta buryo bwo kubica iruhande nuko bimeze rero murabe igihe yagurisha ubusamuraga bwiwe hariyo uburenganzira bwiza bwiwe ku ijambo yakoze iki igihe Eva yabikora yazimije ibyaremwe byose byaguye munsi yiwe rero mwitegereze kandi igihe ishengero ryabikora ryemera ibyizerwa mu gishingo cya mwemu n'ijambo byatewe umuvumo ku bintu byose buri nteguro y'idini yigeze kubaho cyangwa izokwigera ibaho yavumwe hamwe nabyo maze iragwa kandi atabundi buryo iyo ushize umugwi w'abantu hamwe kugira ngo ukemure ikintu icyo ari cyo cyose umwe aba afise umutwe wiyumvira uku n'undi aba afise umutwe wiyumvira kuriya n'umwe afise umutwe wiyumvira uku kandi bashira ikintu hamwe maze bakakizungagiza igihe hagize ikivamo n'icuronka nibyo bakoze neza na neza mu gihe mu nama y'Inikaya nibyo bakora neza na neza mu ba metodiste b'abepesiperiyano ishengero rya Kristo n'abandi bose kandi nta muntu icyo Imana yo mu ishuri icyo ari cyo cyose utegereza kubyigisha mu buryo ibyizerwa byabo nemera yabo imeze cyangwa bazotegereza bazoguterera hanze ubu ni mu mbarire narabaye hariya murabona ndabizi kandi nibyo byacitse neza na neza ku buryo ibintu byose byavumwe ni bitangaje ko umumarayika yavuze ati nimuveyo bantu banje kugira nimusangire nawe ibyago kuko agiye ku yaravumwe kandi ategereza kubabazwa n'umuvumo w'uburakwe bw'Imana kuri we kuko yagurishije ingeso nzaziwe n'uburenganzira bwiwe murabona ariko yo mana we ariko mwibuka kubona ukuntu ibyo ari byo byose bimeze ariko yamara Imana yasezeranye muri Yoweli 2:25 namba mujago byandika mu minsi ya nyuma igihe yavuga iti ibyo inzige zikegeta zasize izi yigiza zarabiriye ibyo izigiza zasize izararaye zarabiriye ibyi zaraye zariye uko nyene kubandanya agakoko inyuma y'akandi karaje maze karajya kuri iryo shengero gushikaho amaherezo atakindi ryari atari gishitse murabe ibyo abaroma basize abaroteriyani barabiriye ibyo abaroteriyani basize abametodisite barabiriye n'ibyo abametodisite bari basize abapentekoti barabiriye murabona gushaho gisigara ari gishitsi kandi murazi kintu kimwe mufati iyo misi bari inzige zararaye nizigiza nibindi maze muyikurikirane mu gitabu maze murabe numusibe umwe ariko mu ntambuko zitandukanye mugumye iki kintu ni nako utudushashara tumeze ni misi bimwe mugiye kubibona nitwabishira abona kubwibyo ndababwira ubu numusibe umwe igihe cyose ine muri yo misiba ine gaha kandi ngiyi ni kintu kimeze cyo kimwe ni mpemba imwe ibyo umwe wasize ubundi warabiriye kandi ibyo uwasize ubundi warabiriye nk'uko gusaho bagihinduye igishitsi ariko Yoweli yavuze ati nzobashumbusha ni kuwaragiza imyaka iyo myaka inzige yamaze zisangangura ibintu byanyu mbega nibiki mbega agiye kubikora gute namba antikristo yatanguye mu kugwanya inyigisho za kristo mu kwemera inyigisho z'ibinyoma mu kiganza mu kibanza cy'ijambo kandi mu myaka yaheze abihindura ibintu babigizemo uruhara nk'uko bibiliya ibivuga ariko mu minsi ya nyuma ho ijwi ibyahishuro Yohana 11 gushaka ku murongo w'indwi yavuze ati nihibanga ry'Imana izo bareje mu minsi ya nyuma ijwi ry'umumarayika w'indwi Maraki 4 yavuga yuko yongise Eliya uwo munsi w'uhoraho wambaye utarashika ku isi igihe yoyituriye nk'itanure kandi yoshumbusha akongera akagarukana ukwizera kw'ingomboko kwintumwa ukwizera kwa Pentekoti kwari kwarasezeranywe no ko kuzoshumbushwa rero ibyo birasobanutse nizana neza nk'uko ibyanditswe bishobora kubivuga rero byarasezeranywe kandi namba turi mu bihe bya nyuma ikintu kinagitegereza gushika murabona maze kiriko kirashika kandi turiko turakibona mumenye ubutatu bwa Satani ni umwe n'umuntu umwaza yiyambika umubiri ava muri umwe aja mu wundi niko izo nzige zakoze iyo misiba iba muri kimwe ija mu kindi neza na neza inyigisho za Nikolayiti mwemu ya Antikristo papa umuvugishwa w'ibinyoma igikoko umugwanizi ubwiwe yihishije mu mubiri ntashobora kubikora
Nicolaitan spiritual antichrist hope false prophet beast the devil himself incarnate he can't do now you keep
rero ni mugumye ivyo mu mitima yanyu rero igihe mu kurikira ibi mugiye kubona neza neza ko ari byo abo bagendera ku mafarasi bakora murabona ndiko ndabereka ishusho yabyo hano yaba nari mfise ikibaho mwoshobe kubitahura kurusha murabona ndiko ndaraba ugambere rero mwibuka ibiki kintu ca mbere cari ni mpemu ya Antikristo Yohana yavuze uko bana bato imwemu ya Antikristo irikirakorera mu bana b'intabarigwa murabona ico ikintu cari catanguye hanyuma rero gihinduka ubwoko bw'imvugo mugihe cishengero gikurikira hanyuma mugihe cishengero gikurikira cari nyigisho hanyuma mugihe cishengero gikurikira cari gitsibo none nibiboneka nk'ivyandiswe nk'ivyandikishijwe ingwa yera mu kibaho cirabura murabona murabona nguko uko aza ubuha ubwa mbere yitwa nde impemu ya Antikristo kuko yagwanya ijambo icyo nicyo cyatanguye icyo nicyo neza na neza cyatumye byose kwari ugutera umugongo ijambo ry'Imana si kubera Eva yoba yakubise Kayini umunsi umwe murabona icyo sico cyabitumye ikintu cya mbere cyatumye byose nuko yateye umugongo ijambo ry'Imana yateye umugongo ijambo ry'Imana kandi ikintu cya mbere cyatanguje ubutsambanyi mu ishengero ry'Imana nzima umugeni wa Kristo ni uko yateye umugongo ijambo ry'Imana kamena akamera akemera inyigisho z'ibinyoma z'i Roma mu kibanza cy'ijambo ry'Imana mbega habaye iki kuri buri dini ryose amadini yose yakoze kumwe ariko rero yasezeranye ko mu minsi ya nyuma azoshobora gushyiraho uburyo bwo gushumbusha ubwira kandi ijambo ry'Imana ryomanutse mu isi nk'uko yabikoze ku itanguriro kandi yo kandi izoshumbusha iki cyatanguye ibyo kugwanya ijambo mbega uwo muntu yategereje gukora iki igihe azozira asizwe na mwemu w'Imana azosanganya ukwizera kwa base n'abana uko niko azoshumbusha rero muzanye iri jambo nyene mu kibanza kimwe nk'uko riri ngaha rizokora uko nyene Yesu yavuze ati namba umuntu uwo ari we wese ari mu banje kandi unyizere ibikorwa nkora nawe azobikora kandi igihe bazomuzaho gukora ibintu binaka yavuze ati nkora igusa ibyo data anyeretse sinkora ikintu na kimwe gushika mbanje kumubona gikoze cyo mbona data akoze ndagikora nanje data arakora kandi rero nanje ndakora gushitsa ubu murabona ntimubibona yemwe ni nko gusoma ikinyamakuru murabona ubu icyambere rero ahinduka ni Kristo rero nashobora kubandika izo mu mpemu gusa hanyuma ahinduka ndi Kristo kandi iyo mpemu ifata umuntu yigisha ibintu bimwe nk'ibyo Imana impemu ya Antikristo yari kirakora hanyuma rero aba umuvugishwa w'ibinyoma kubw'iyo kubw'impemu ya Antikristo none twovuga iki ku muntu ari mu izina ikora uko ushaka sinzi ico ubyumvira ko ni byiza rero mu nyuma yahindutse igikoko uburindira turaja kubiraba mu mwanya murabibona ni byiza rero nk'uko ubutatu bwa Satani bwigaragaza nk'uko ni Satani igihe cyose Satani impemu ya Antikristo impemu ya Antikristo yihejije mu mubiri umuvugishwa w'ibinyoma hanyuma ahinduka igikoko murabona mu gihe si dayimoni yari muri yo muri iyo Antikristo ariko igihe Satani ubwiwe yirukanywe aramanuka agaca afata ikibanza aho idayimoni yari umugwanizi rero umugwanizi yihishije mu mubiri w'umuntu aguma asubiramwo ibyo gusa niko Yuda Isikariyoti yarari none mbega yakoze iki yari umwe mu bantu bagwanya Kristo yemwe yari umubitsi w'ubutunzi yagendana nawe neza na neza yagendana naeza nabo yagiye hanze hariya kandi yarirukanye amadayimoni hanyuma akora gusa neza na neza ibyo bakora kandi Kristo yari Imana yihaye umubiri Imana yambaye umubiri Manuweli kandi Yuda yari umwana wo kurandugwa kandi Yesu yari umwana w'Imana Imana yambaye umubiri umugwanizisha mu mubiri abantu bamwe babona ko hari imisaraba itatu gusa muri kijya gihe hari ine hari itatu gusa igorogota iyo tubona yari Yesu hagati mu mwambuzi mu bubamfu bwiwe n'umwambuzi mu buryo bwiwe kandi ra umwambuzi umwe yabwiye uwundi canke yabwiye Yesu ati namba rero murazi kowe ari jambo ariko namba uri jambo kuki utikiza ubwawe kuki utagira ikintu cerekeye ibyo ni nk'uko biri muri ino minsi nimurumva abo bagwanizi bashaje baza bavuga bati namba wizera ko Imana ikizunywara hano hari impumyi kuki udahumura amaso yiwe ngira impumyi wa mugwanizi nyene ashaje murabona Imanure kumusaraba turakwizera namba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye nk'imikate mugwanizi wa wundi nyene muhunge gusa murabona oya Yesu yakoze nigeze yiteje agaciro kuri nimwe muri izo bapfutse ikiganza ciwe amaso yiwe igipfundikiro igikundiro nk'uko rero bafata inkoni hanyuma bayimukubita ku mutwe bavuga bati tubwire namba uri umuhanuzi ubu tubwire uhugukubise barahanahanye inkoni ubu tubwire ugukubise hanyuma twizere ko urumanuzi ntigeze akura y'umunwa gusa yagumye yicaye hariya murabona ntiyitesheje agaciro yakoze gusa nk'uko data yavuze murabona reka mbandanye umwanya wabo uri kuraza ntimugire ubwoba ego mugenzi ubu bakoze ku muzu yiwe nankomeze ibumbise ariko umugore mutoye agowe yari afise icyo akeneye yakoze gusa ku muzu yiwe hindukiye hanyuma avuga ati ninda nkoze ko yari iki ugukora ko gutandukanye ukanye bivana ningene umukoze urabona ico wizeye ubu murabona rero nkuko Satani agiye kuyigaragaje ubwiwe kuva kuri Antikristo gushaka kumanuza ikinyoma kandi mu gihe cy'umuyuda ni Antikristo mu ishengero rya mbere mu gihe cy'umwijima ahinduka kumanuza ikinyoma ku isi murabona hariya hamwe n'igikombe ciwe cibi gabitanyo rero ibyo ni iby'igihe cy'ishengero ariko mu gihe cishengero rija imuhira ahinduka igikoko ahinduka umugwaniza ashizwe habona igisato gisa n'igisato gitukura yo mana we nimushobora kubona icyo nshaka kuvuga icyo gihe yagaragaje mu bantu biwe yaboshe abantu biwe kubw'inkomezi z'umuhanuzi w'ikinyoma yabashikanye aho kubw'umuvugishwa wiwe yabarungikiye ubuzimire ngo bizere ibinyoma maze bashike kwiteka guhakana ijambo bafise ishusho yo kuba Imana ifata ikibanza cyayo mu butatu ugusinanishiriza ukwezwa kandi ikagira umuntu ubwayo mu bantu bayo biciye mu matizo bamwe muye nk'uko mwenyine umugwaniza arigereranya yigana Kristo yo Satani arigaragaza ubwiwe rero raba Satani iyo Yesu yigize umuntu mu bantu biwe burya buzima nyene bwari muri Kristo buba muri uyo muntu mbega byo kuri ke hamwe byo wokura ubuzima mu muzabibuka bushira mu gitegwa cy'umwungu nico subira kwe imyungu cyo kwera inzabibu Bega byogenda gute hamwe wo kuri buzima mu giti cy'icamwa cyitwa peshe ukabushira mu giti cy'icamwa cyitwa poire cyo kwera poire oya cyo kwera peshe ubuzima buvuga icyari cyo murabona iyo uvuze iyo wumva abantu bavuga ko wa baronse mwe muyeranyu bavuga kandi jambo uko riri hari ikitagengena neza mwe muyera yanditse iryo jambo kandi Yesu yavuze ibi asanga umuntu afite mwe muyera ya mwe muyanje muriwe azokora ibikorwa byanje murashaka kubisoma murashaka kubyandika ni uwera Yohana 14:12 ego ni viza unyizera ibikorwa je nkura nawe azobikora kandi azokora ibi biruta kuko je ngiye kwa data murabona rero aca amwe za hanyuma akamutunganya kugira ngo abashe guhagarara imbere y'Imana kajya kama kawino kagwa hariya kajya kama kawino kagwa hariya maze kakamujana hariya kuzimu murabona rero raba satani iyo yigaragaje bwiwe mu bayoboke biwe bakora ibikorwa yakoze ntimubona yakoze iki yaje neza kuri uriya mugore w'inzira karengane kumuhenda kandi neza na neza nibyo bamwe muri aba ba daimoni bakora baza neza na neza ahantu hanyuma bakavuga umwungere mutoya atangura igikorwa ahantu hari abarinjira bakavuga bati yo hamwe gusa wo kwifatana nyatwe wa mugwaniza nyine arakora arakora rero ni ukuri kandi iyo satani yigaragaje mu ishengero ryiwe kugira ngo abe umugwanizi rero nibo bakora ubukozi bw'ikibi no kwica n'ibindi kubera yuko satani n'umwicanyi ubwa mbere na mbere umubeshi hamwe na murabona ni byiza mbega satani akora iki iyo akoze iyo yigaragaje mu bantu ni umurimo wiwe mu kuba umunyabwenge kandi ni umunyabwenge musese muri bibiliya hanyuma munyerekaho imana yigeze ikorana n'abantu bize muhahige maze murabe namba atari abize bamabuze amadayimoni ni jambo rinini ariko ni ukuri ndabasabye gufata inkomoko kuva ku byabere gushika kuri Kayini kandi muduge ku rungano rw'14 mubikurikirane hanyuma murabe uruhande rwarimwo abanyabwenge n'uruhande rwarimwo abantu bateye bugufi kandi Yesu atahisemwo abantu nk'abo yatoye abarovyi n'abagabo badashobora no gushira umukono ku izina ryabo ngo abagira abayobo umuyobozi w'ishengero ryiwe ibyo nibyo ubwenge ntacyo bumaze ni ubugwanya Kristo ubwenge bw'isi bugwanya Kristo igihe cyose Yesu ntiyigeze atubwira ngo tuje kubaka amaseminari ntiyigeze abikora kugira amajuri ya bibiliya yavuze ati muvuge ubutumwa bwiza muvuge ubutumwa bwiza hanyuma rero namba yavuze ati ibimenyetso bizoboneka kubizera murabona mutegerezwa kugira mu yandi majambo yavuze ati genda mugaragaze inkomezi z'Imana mu mahanga yose rero mwitegereze igikorwa cya satani nuko none ijambo ry'Imana akoresheje ibyiyumviro by'ubwenge
Satan's duty is to pervert the word of God to wisdom's reasoning.
Yo, mana we. Yo. Rero ashirikimenyeso kubayoko biwe mukwanga ijambo ry'inkomoko rero reka bijya muraja kunyihanganira kanya gatoya gusa kandi maze muronka ibi ibisi shaka ko mubihusha reka ndabareke ndabereke ikigeranyo ku buryo mushobora kubibona byose mu kigeranyo no mu ijambo n'ibintu byose nimushobora nimwogenda muzazaniwe mu isezerano rya kera igihe umuntu yaba yagurishijwe mu buja haza umwaka wa yubire buri imyaka 50 umwaka wa 49 hanyuma umwaka wa yubire kandi igihe umuja yumva ibi kandi ashaka kwidegembya na kimwe gishobora kumubuza kuwidegembya ashobora guterera hasi isuka yiwe kandi akavuga ati nagasaga subiye muhira inzamba yavuze nibyo ariko namba adashaka kugenda kandi akanyugwa na shebuja rero yajanwa mu rusengero kandi bagafata umugera murazi icyo cari cyo umugera kandi batobora ugutwi kwiwe bakamushyira intoboro mu gutwi kandi n'ikimenyetso ko adashobora gusubira inyuma na rimwe ibyo nibyo ategerezwa gukorera shebuja igihe cyose sindazwi ishinga no kangahe yubiri zosubira kumvikane byoshika byose yagurishijwe by'ukuri ubusa muragwa bwiwe bwo kwidegembya kandi iyo umuntu yansukuri ku butuma bwiza satani amushyira ku kimenyeso hehe ku gutwi kwiwe amugira igipfamatwi kugira ngo ntashobore kumva ukuri ubugira kandi kandi ibyiwe biba birangiye agumana n'umugwi arimwo namba atazokumva ukuri oya
He stays with the group that he's with. If he won't hear the truth.
Muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobagira ubadigembya murabona ukuri kurabohora Imana ishyiraho ikimenyetso abayo baje Imana ishyiraho ikimenyetso abayo mu kugaragaza ijambo ry'isezerano ryayo biciye muri bo ibyo nivyo neza na neza Uwera Yohana 14:12 kandi ikindi kintu mushobora kwandika Mariko 15:6 Yesu yavuze ati ibimenyetso bizoboneka kubizera rero reka duhagarare kuri ibyo akanya gatoyi mbega gira ibitebu mbega yashaka kuvuga gusa mbega yashaka kuvuga gusa intumwa nk'uko bamwe shaka kubitubwira itegereze musoma urufatiro mugende mu hehe ku isi yose mubwire ubutumwa bwiza ku iki ibyaremwe byose na n'icya gatatu kirakorwa muri iyo nzira ibi bimenyetso bizoboneka kubizera mu isi yose ku byaremwe byose aho hose ubu butumwa bwiza buzovugirwa ibi bimenyetso bizoboneka kubizera atari abantu bari kurushi gusa umugenzi igihe kimwe yambwira ati imana yahaye gusa abigisha 12 ngabiriza gukiza indwara kandi yorero benshi muri bene data bari bicaye hano igihe yahaguruka ngo avuge ibyo murabona yaronse ibikwiriye mu kanya gatoyi rero ubu nimwitegereze ibimenyetso bizoboneka ku isi yose ku caremwe cose ntufate ikimenyetso cyo kutizera cya satani rero azogigushirirako rino joro namba yoshobora yo bishobora kubikora azogushiburira ku ruhome kandi wogendagenda hanyuma ukavuga uti ntacyo ndabizi ko ujya imuhira maze ukagiga hanyuma ukabimvuga kuri maze ugasenga kandi ikintu cyose gihwanye gihwanye neza na neza n'ibyanditse kuri ino saha yera muri uno mwanya byarakozwe harahize imyaka biremezwa kandi turabishigiriye kandi iki nicyo gihe uyu niwo mwanya hanyuma rero ntumureke agushimangire ibyo ashimangira ibyo mu gutwi kwawe ikimenyetso cyiwe cyo kutizera murabona kuko yari uwutizera kuva ku itanguriro yararikekeranije n'ibyo yo nimureke afate ibyanditswe n'ubwenge bwiwe hanyuma bihindure maze byonone n'ubwenge bwiwe yifashishije inkomezi y'ibyiyumviro wicishe bugufi maze uvuge uti imana yavuze uku kandi niko biri rero yoreka turaza gucerwa rero byoba byiza tugangaritse hano neza na neza hanyuma dutangure rero reka tuje ku gashashara ka kabiri igihe umwagazi w'intama wishwe wazutse wugurura iki hanyuma ikinyabugingo cya kabiri cyasa n'inyana kivuga giti ngwino urabe ico ibanga ry'aka gashashara riri murabona rero turabitahura umwagazi w'intama mwibuke yategerezwa kumena aka gashashara kose kandi ikinyabugingo cya kabiri namba mwarabibonye urukurikirane twabonye mu bihe by'ishengero ikintu kimwe nyene ca kabiri ica mbere cari ntambwe ikurikira cari icasa nk'inyana canke inka canke ikintu kiraka murabona kandi iki kinyabugingo cavuze kiti ngwino urabe rero hanyuma igihe umwagazi w'intama yamenaga gashashara hanyuma rero agenda kuraba kandi igihe yagendagenda niki cashitse reka turabe ico yabonye ubu ngwino urabe hari ibanga rihishije hano rimaze hano nk'imyaka 2000 reka turabe ico rire rero tubona ngaha yuko yabonye iki hazi farasi y'akagajo rero mu gutahura ibikwanje mu gutahura kwanje inkota ndende afise mu kuboko kwiwe ubudu ufise ibintu bitatu byo kubiweza neza rero kubwo nk'iminota iza 15:20 reka dusome gusa maze turabe ibyo avuga hano hazi yindi umurongo wa kane hazi yindi farasi y'akagajo ya mbere ni gitare uyicaye kahabwa gukura amahoro ku isi ngo bicane kandi ahabwa inkota ndende rero hari ibigereranyo hano kandi ushaka kubiraba neza ariko kubugutahura kwanje ibyo nzi murabona Yesu yahuanuye ikintu nk'ico muri Matayo 24 murabona yavuze ati muzokumva intambara n'impuha z'intambara kandi n'intambara n'impuha z'intambara n'intambara kandi ariko yavuze ati ibyo byose si byo murabona igihe kirashika murabona babaje Yesu ibibazo bitatu murabona hanyuma byishura mu bibazo bitatu aho niho bene data benshi badazaniriwe bagerageza gushiraho bene data b'abadivantisiti ku byerekeye ibyo umunsi windwi n'ibindi hari inyuma ariko muri iyo minsi abazoba batwaye inda na bonsa bazobo nibara kandi imiryango izokugarwa ku munsi w'isabato n'ibindi bintu nk'ibyo mana we ibyo ntibijyanye n'ikibazo na gatoye murabona namba murabona yariko yishura ibyo bamubajije ariko bishize byose minsi ya nyuma yavuze ati muzokumva rero turiko turakorera kuri iki kintu kimwe ngaha tuzoshikira ibindi biruta ibi mu majoro makeya rabe yavuze ati muzokumva intambara n'impuha z'intambara n'ibindi rero ibyo byose si murabona hanyuma bazosubira inyuma ubwira kandi babatange n'ibindi nk'ibyo kandi ibyo byose si byo namba ariko mu igihe yashika aha yari agiye kubabwira ku byerekeye ibyo bamubajije umuhero w'isi ibyo bizobaho ryari n'iryari hatazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ikimenyetso kizoba iki n'iryari hazoba kuza ku muhero w'isi murabona bamubajije ibintu bitatu kandi igihe yashikira ku muhero w'isi aravuga ati igihe mubonye igiti cy'umusuko n'igiti tuje amababi rero mumenya ko igihe kigeze kandi n'ukuri ndababwire ari iki gihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika ukuntu intakebwa itagira insobanuro akunda kugumya ibyo murabona yavuze ati ab'iki gihe atari abakijya gihe ariko arababwira urunganwe rwabonye igiti cy'umusuko n'igiti tuza amababi yacyo ubu ndashaka kubabaza ikintu kinaka gusa nimurabe ikintu kinaka hano neza na neza mu maso Isirayeli rero ubwa mbere mu myaka ibihumbi 25 n'igihugu ibendera rishaje mu isi rikorera ahungabana na hejuru ya Yerusalemu muri nojoro Isirayeli iri mu gihugu cya mamuko hariho bene data hano igihe kimwe yashatse kuba umumisiyonari yumvisemo kugenda kubabwira ubutumwa abayuda navuze ni urashobora kuronka umwe ubu hanyuma rero yo abantu biyumvira igihugu cyose we yamugenzi se izorongorwa nk'igihugu atari umuntu igihugu kizovuka mu munsi umwe icyo ni Isirayeli Isirayeli yose yaracunguwe mu byibuka gusa Pawulo yavuze ati Isirayeli yose yaracunguwe rero mwitegereze Isirayeli yose uko n'ukuri neza na neza rero nimwitegereze ibi ariko yavuze ati gena mubonye igiti cy'umusogoni n'ibindi biti n'amashami atutuje rero nimurabe nta gihe kirahaba imyaka 2500 Isirayeli yarasubiye mu gihugu cyabo turafise ireresi rigufiya y'isi isaha zitandatu zibura iminota itandatu murayizi ngizo nk'iki gihugu inyenyeri y'imfuruka zitandatu ya Dawidi ihungabana n'ibi bintu byose mbega hoba harigeze kuba igihe na kimwe aho amadini yigeze kugira imibyuro nk'uko byabaye haraheze imyaka mike rero nimubyige gusa tugeze imuhira ni ryari amadini yatejejwe imbere n'igikorwa cy'umuntu uwo ari we wese nk'uko byabaye hamwe na Billy Graham Methodisti, Batisti n'abandi ni ryari umuntu yigeze murondere muri kahise aho yigeze kuja ku ishengero ry'umugenzo afise izina riherahezwa na he ame imbere nimwibaze gusa abe abere ahe ame rero nimwitegereze izina rya Aburahamu rifise indome ndwi abere ahe ame rero mwene data Billy Graham afise gere ha he ame zitandatu sindwi isi niyo ariko irakorera ishengero ry'isi yari Loti muri Sodomu kandi igihe aba bagabo bamanutse hariya bakavuga ubutumwa no kubahumisha kubw'ubutumwa bwiza ariko hariho umwe yagumanye na Aburahamu kandi Aburahamu yamwise Elohim umwami rero igihe Aburahamu yabonye baza ari batatu yavuze ati mwami wanje igihe Loti yabonye babiri baza ati bami banje ngibyo ibitandukanya murabona bya bikorwa byanyu by'ubutatu murabona Yesu yavuze ati nkuko byari bimeze mu minsi ya Loti murabona ibyo mwitegereze bibisesangure rero hariho umwe yaje mu ishengero rya mwembu umugeni Aburahamu uwo ntiyari muri Sodomu kuva mu ntango kandi nimwitegereze ibyo yakoze ntiyigeze yigisha nk'uko babikoze yarabigishije ariko bakoreye ibitangaza imbere yabo yakoze ibitangaza bya Mesiya umugongo wiwe wari uhindukiriye ihema hama aravuga ati Aburahamu rero nimwibuke iri n'izina ryiwe ry'ukuri iminsi mikeya imbere yaho yari Aburahamu ariko yavuze ati Aburahamu arihe umugore wawe se a re a iminsi mikeya imbere yaho yitwa se a re a ye i Aburahamu yavuze ati ari mwihema inyuma yawe hanyuma yavuze ati Aburahamu jewe ngiyo yansigarira zina muvugwa ubugira kandi nzokugendera bijanye n'isezerano naguhaye murabona ico yarari umuntu n'umukungugu kumuzuziwe ajya inyama ni y'inyana no kunywa amatavuye mu nka kandi ajya umutsima w'ibigori ego mugenzi Imana Elohimu yigaragaza mu muhiri yasezeranye kugaragarira mu mubiri kandi mu gihe cy'iherezo mwitegereze Aburahamu ariho umugore wawe Sara ari mwihema inyuma yawe yavuze ati ngiye kuzobagendera kandi uwo mukenyezi kubera ko yari afise imyaka ijana yabaye nk'utwengera muri we inyuma mwihema rero inyuma y'ibihuzu mwihema yavuze ati jewe umukecuru yemwe ibyo kuba umugabo n'umugore byari byarahize kuri bo kuva igihe kirekire murazi kuko yari afise imyaka ijana nawe yari afise 90 yavuze ati ibyo ntibizokwigera bibaho hanyuma yavuze ati ni kuko atwenze n'umugongo awuhindukiriye ihema ni kuko atwenze avuga ati ibi bishoboka gute murabona yamweretse ikimenyetso rero yasezeranye ko ibi bizosubira kugaragara mu gihe cya nyuma kandi abo bagabo babiri bamanutse hariya bigisha ubutumwa no kubabwira basohoka aho hantu hari hagiye gusha n'ibindi hanyuma Loti yasohotse adandabagirana ishengero ry'isi hariya mu byaha no mu byondo ariko rero yacabandanya mu ngorane no mu migambi yayo y'idini ariko umugeni uyu muntu umwe yagiye kuri bo yagiye gusahamagara ikigereranyo cy'umugeni ubu turi mu minsi ya nyuma murabona rero nimwitegereze wavuze hariya uti Imana igaragarira mu mubiri Yesu yavuze ubwiwe ati ni gute mu nzira k'iteka ati mbega ntibyanditswe muri bibiliya yanyu mu byagezwe byanyu yuko bo avugishwa abo ijambo ry'imana ryaje ko Yesu yavuze ati ijambo ryaje kubavugishwa kuko yari icyanditswe muri ibi bintu byose yavuze ati rero ijambo ry'imana rivuga riti ijambo ry'imana riza kubavugishwa kandi mubita imana kuko ijambo ry'imana ryaje kuri bo yavuze ati none ni gute mu nzira k'iteka mvuze yuko ndi umwana w'imana mu byagezo byabo ubwabo yari abashoboye rero murabona rero tugeze turi mu gihe cy'iherezo rero nimwumvirize neza rero turabona yuko hoba intambara n'impuha z'intambara kandi turabona ko igiti cy'umusokoni cyatutuje kandi n'ibindi biti byatutuje aba bamethodiste aba batiste aba presbiteriyani n'abandi batutuje umubyuro uhambaye urabandanya rero ndizera yuko Imana iri kuyashyira hamwe umugeni ku bw'ico gihe cya nyuma watoranijwe yo mana we rero nimwitegereze reka dufate icyo Yohana yabonye icyo gihe cy'ibi bintu yabonye ifarasi y'akagajo kandi wicaye kahabwa inkomezi zo kwicisha inkota ndende rero nguku guhishura kwanje kw'ibyo uyu ni Satani ubwira kandi n'umugwaniza ubwira kandi mu yindi shusho rero turazi yuko ibimatanishijwe udushashara bijanye n'uko navutse rijya joro kandi nzamba zijanye na n'intambara hagati y'abanyagihugu murabona hagati y'abantu hagati y'amahanga ariko musanga ngaha yuko uno muntu yari afise inkota rero ajanye n'ishengero intambara politike rero murashobora kwiyumvirayo ariko murabe gusa umwanya muto w'iminota mikeya gusa mwitegereze uguhindura ibara kw'izi farasi uzigendera ko ni wa wundi uguhinduka kw'ibara ry'amafarasi kandi farasi n'igikoko igikoko muri bibiliya mu kigereranyo cerekana inkomezi ni rwa rutonde nyene rwo kugenera ku yindi farasi y'irindi rangi inkomezi kuva kuwera atagira akanenge gushika ku utukura w'amaraso murabona ni mu mwitegereze rero ukuntu ariko araza igihe atangura ubwa mbere rero zari inyigisho mu hagati zitwa ubu nikolayiti by'ukuri nta kintu byari kwica ibyo ni mu byahishuriwe kabiri gatandatu nimba mushaka kubyandika nta kintu yari kwica ni inyigisho gusa imihemo hagati mu bantu rero nta kintu yari kwica rero yari inzira karengane yicaye kuri yo no farasi y'igitare rero murazi turashobora kuronka ishengero ry'isi ryose turashobora kuryita ishengero ry'isi yose baracabikora ni byiza murabona ubu turashobora kuronka yo ni ibitunganye by'ukuri kandi yo ni ibibereye atangikana umugwi gusa w'abantu twese tuja hamwe kubwo gufatanya murabona igitunganye kirera nk'uko ifarasi y'igitare yari murabona rero kubw'ibyo abanyacubahiro n'abambara neza n'abize murazi nka kujya kw'inyoni zisa murazi tuzoba nk'abashyira ibintu hamwe yemwe ujya mu guha abakene namba bashaka kubandanya batitazwa rero ni byiza ariko twebwe tuzoronka umugwi mwiza uza mu ishengero ryacu nimba dushobora ubwacu kwitanga ngaha tuzoba umugwi w'abubatsi kandi cyangwa n'abandi muzi tuzoshyira ibintu mu buryo cyangwa ishyirahamwe ryo gufatanya nk'uko bari kandi rero si ishyirahamwe ryo gufatanya rero muriko murazi icyo nashatse kuvuga rero ni ibintu bitangaje kwizera ukuri rero ariko iyindi mvugo mu yandi majambo dushobora kumugwa umuto w'ishyirahamwe ritoya nk'uko dushobora kwita ubwacu ni inyigisho gusa inzirakarengane inziranenge cyane bene data yemwe nta kintu dupfa namwe ni ukuri nta na kimwe muri beza ariko murabizi twiyumva yuko dufite igikorwa kandi buri twebwe twubaye beza yaba twari kumwe twese murabona nimba amaherezo byabandanije gushyika bishike ego mugenzi kujya hamwe ariko igihe iyi mpemu mbi y'uruhendo yo yemwe yagaragaje yigaragaza mu mpemu impemu y'inyigisho yigaragaje kugira ifate ikibanza cya kirisito mu muntu itegereje gusendwa rero icika isengwa nka kirisito mu yandi majambo hariya hejuru ya vatikano namye hariya hari handitse ngo vicarvis fridei kandi byari byanditswe mu biharuro by'ikiromani rero muce akarongo munsi y'ibyo biharuro by'ikiromani kandi bisigura ngo mu gishingo cy'umwana w'imana we mu yandi majambo ni icyariho cy'imana mu isi murazi icyaricyo icyariho gusa gufata ikibanza cy'ikintu kinaka we ni icyariho mu gishingo cy'umwana w'imana kandi bibiliya yavuze iti uri n'ubwenge aharure ibiharuro by'icyo gikoko kuko ni igiharuro cy'umuntu kandi igiharuro cyiwe ni 666 ubu mufate vikarivisi firi deyi kandi muce umurongo ibiharuro by'abaromani ve ni 5 hanyuma i ni 1 hanyuma muteranye byose hanyuma murabe nimba mudatora 666 bibiliya yavuze ati azokwicara mu rusengero rw'imana asengwe nk'imana igihe za nyigisho ntoya zagaragaye zicika icyariho mu gishingo cy'umwana w'imana murabona yo mana we yamuhe mu mbi y'uruhendo nimba mushaka gusoma ibyo musome Abitesalonike ba 2:2-3 hanyuma murabona aho igeze kandi nibyo muze mwibuke satani niwe mukuru w'inkomezi zose za politike kuri buri hanga ni bangahe bazi ibyo
How many knows that?
Ushaka kubyandika Matayo 4:8 Satani yajanye Yesu ejuru ku musozi muremure hanyuma yamweretse ubwami bwose bwo ku isi bigeze kubaho muri buri gihe muvuga kubijanye n'umuntu yavuze ati nzobuguha ni wansenga kandi Yesu yarazi yuko yaragiye kubugaragwa Ibyo nibyo bavuga bati kuki mwebwe mwamugwa wera ukengeretse wikumbagaza hasi kuki dufisisi abaciye bugufi bazora gwisi ibyo nibyo Yesu yavuze murabona murabona muitegereze Yesu yariko yarazi ko yari kubugaragwa rero yavuze ati mva ko Satani Haranditswe kubyanditswe nyene ubwira kandi murabona uzosenga uhora kandi wewe nyene murabona ubu igiye we nk'ubukroma demoni yigaragaza nk'umuntu adasanzwe mwidini nk'uko bibiliya ibivuga rero ashira hamwe ishengero giwe hamwe na leta byombi n'inkomezi ziwe zija hamwe murabibona igihe imwemu ya antikristo yagaragara yari imwemu rero yabayiki rero ubu murabe kano gashashara igihe iyi mpemu yagaragara yari antikristo kwa nyigisho za kristo ni byiza igikurikira yagize icyo kristo yasigiye ishengero giwe ngo rikore cyari ukugwanya icyaha yo nibisiguruko ibyo byari kubundi muntu munaka ibyo biri hariya inyuma imyaka yaheze inyuma cyane ibyo ni ntibituraba murabona ibyo murabona anti ukugwanya rero yacitse ubu ugenda ku ifarasi yaragiye nta gitsibo yarafise ariko yahawe kimwe ya farasi y'igitare yarafise umuheto atamyami murabona igihe yagenda rero inyuma y'ibyo yahawe igitsibo kuko ntushobora gushyira igitsibo mu mutwe w'impemu ariko igihe ino mpemu yigaragaje mu gikorwa cya kabiri cy'ubwiriza bwayo bw'amahanga yiwe igikorwa cya kabiri yacitse ufise igisibo umwanuzi uzika inyuma ku gikorwa cyawe kimwemu ya antikristo ubu turamubona hajya rero ubu acika ukwa igihe abifata rero niko ari satani aganze inkomezi za politike z'isi ubu ashitse mu rugero aho agiye gushyiraho ishengero ryo ku isi ryose bihambaye gufata inkomezi zirini kandi nimubitahura mene neza ko igihe rino hanga rigaragara mu gice cya 13 cije byahishuriwe Yohana kino gikoko gitoya cyahagurutse n'umwagazi w'intama kandi kirafise amahembe abiri inkomezi z'igihugu n'izishengero ariko yakoze cya kintu nyine igikoko cyakoze imbere yiwe biratangaje amerika ni igiharuro 13 kandi umugore biratangaje biragaragara no mu gice cya 13 cy'ibyahishuriwe Yohana twataguye na 13 mu idarapo inyenyeri 16 ikintu cyose ni 13 hose kubandanye ikintu cyose ni umugore hose kubandanye kandi amaherezo bizohera ndabivuze bitaraho umugore azoyiganza mwibuke yuko iyo yari imyaka 30 iheze navuze ibyo kandi bya bintu ndwi navuze bitaraba bitanu muri ibyo byara maze gushika kandi bashitse aho umuntu bashize aho umuntu akwiriye rero wo kumwinjiza kandi mwarabitoye biciye muri politike yanyu hariya yego ni byiza byinshi byo kuvugwa mushobora gushika bigoranye aho mushaka gushika mwitegereze ubu sinshaka kubatebya kiretse akanya gatoye namba no bandanya ejo mu ijoro murabe mwitegereze igihe Satani ubu umuntu wese yuko ariko aratahura yuko Satani aganze inkomezi zose za politika y'isi niko yavuze Matayo igice cya 4 murafise ku murongo w'8 ubwami bwose n'ubwiwe icyo nicyo gituma bagwana batera intambara bicana rero mwibuke mbega iyo ni bita ibyo nibitangaje bahawe iyo nkota kugira ngo bicane yo mana we rero murabe rero igihe yakora ibyo ntiyari bwaroho inkomezi zina niko yatanguje dayimoni yo kwigisha ikinyoma iyo ni nyigisho yacitse umubwisho w'ikinyoma yigaragaje hanyuma rero yagiye mu kibanza nyacyo nigeze ija muri Isirayeli ubu yagiye Roma Nikaya Roma imana yarabaye kandi nama yarabaye kandi baratoye umusenyeri mukuru kandi rero mu gukora ibibashize hamwe ishengero na leta rero yajugunye umuheto wiwe yavuye ku ifarasi yera yagiye ku ifarasi itukura kuko ashobora kwica uwo ari we wese atemeranya nawe ntako gashashara kanyu umuntu umwe mwitegereze abandanya kugendera ku ifarasi gushika mu bihe bidashira hariya hamwe n'ibyo murabona ashyirahamwe inkomezi ziwe zombi ikindi kimwe bagerageza gukora ubunyene ikintu kimwe muri iki gihe kandi ikintu gitangaje nkumbure ni ntubitahura ariko muri iki gihe mu mugwi wa batiste wo muri Louisville murabyumvise mwarabyumvise mu izamirizi hariho imbuzi yadutse kandi ni bangahe babyumvise ni vize murabona ni vize cyane nk'ibyo mushaka kandi babajije mu ishengero ubu yuko dutegerezwa by'ukuri yo gusa nk'ukuba abanywanyi b'ishengero katolika ariko dutegerezwa gusa n'abafatanijwe nabo kugira kandi mu mwanya umwe biriko birabera Louisville hano inama imana iriko irazingururira ibi bimatanije dushashara ihanga ryayo kugira ngo iye ibyerekane nimubikore murabona bariko barakora ibyo byombi mu mwanya umwe mwibuke igikona ni numa byari bihagaze ku kintu kimwe mu bwato atankeka mwibuke gusa ubu tubona yuko yashyize hamwe inkomezi ziwe hanyuma igihe yacika byombi leta n'ishengero iby'idini none mugiye gukora iki yashinze idini ryiwe bwite kandi ubu ashobora gukora icyo ashaka rero afise uburenganzira bwo guwica uwo ari we wese atazokwemeranya nawe ibyo nibyo neza na neza yakoze nibyo kandi yakoze ibyo nyene neza na neza kandi ibyo yabikoreye abera b'ukuri b'imana nzima bagumije ijambo kandi batokwemeranije nawe mu byizerwa byiwe yarabishe rero mwebwe mwene data rivayiri namwe bigisha muri ngaha bigihe ca Nikaya n'ishengero rya mbere sinzi namba mubisoma canke mutabisoma namba mushaka kubisoma muje muri uguhindura ibintu kubwiza kwa Smash Care kandi muzobibona yuko igiwera Augustine wi hipo yabaye umupatiri mu gihe cishengero giroma yaronsa kajyo gushikaho igiye kimwe mpemu yera yagerageje kuza kuri we maze aramwanka nibangahe bazi byo nk'umwigisha rero yanse mpemu yera ni neza na neza hariya ikigeranyo cishengero ry'abapolo TV kige yanse mpemu yera yasubiye ihipo kandi niwe nyene yabishize ku mukono kijya gipapuro cari gifise uguhishura kuvuye ku mana ko byoba byiza kandi bihimbara imana kwica umuntu wese atazokwemera bimwe n'ishengero kwatereka giroma ubu nimwumvirize ndiko ndavuga ibi bivuye mu gitabo c'abamaratiri kuva mu gihe c'uwera Augustino nipo kushika 1586 ku gitabo c'abamaratiri c'i Roma ishengero katolika ry'i Roma yicishije imiliyoni 68 z'abaporoti mbega inkota yaryo yaratukura mbega yagendera ku ifarasi y'akagajo cari igiki ubushobozi bumwe ugendera ku ifarasi imwe mu mwako gashashara baremera imiliyoni 68 mu gitabo c'abamaratiri ruhande yabo bose bishwe inyuma y'ibyo yo imbabazi mu bihe by'umwijima hariho amamiliyoni yagaburiwe intambwe kandi bishwe mu buryo bwose kuko batokunamiye bijya byizerwa bya gatolika ibyo murabizi murafise umwanya ungana gute ni byiza cyane reka nsome ikintu kimwe muzingurure hamwe nanje ukureka ndabereka ikintu kimwe reka tugereranye iki kintu akanya gatoya ibi binje mu byiyumviro ubu nyene tugiye kubisoma tuzingurura hariya mu byashyiriwe Yohana igice cya 17 ibyashyiriwe Yohana turacyafise iminota 15 isigaye ni byiza cyane ubu nimwumvirize neza na neza rero mugiye dusoma mwebwe mufise bibiliya zanyu kandi muzingurura ngiye kubaha akanya gatoya gusa ku buryo muhabona warabifashe ni muri Schmacka nabibonye urabona muri uguhindura ibintu kubwiza ibyo byavuye neza na neza mu gitabo cy'abamaratiri cy'i Roma i Vatikano. Rero ibyo byabaye gushika ku ihanwa ry'abantu b'Uwera Patrick, hanyuma bakita Uwera Patrick ngo ni Uwera wabo wabo. Uwera Patrick yari afise umukatolika, yari hafi umukatolika nk'uko nanjye ndiwe, kandi murazi ukuntu ndiwe. Murabona yanga inyigisho z'ishengero yanze kuja kwa papa. Yego mugenzu Uwera Patrick, mbere mbega mwege mwarigeze muja hariya muri Ireland y'ubu ruaruko, aho yari afise amashuhure yiwe, murazi izina ryiwe ni ryari? Patrick ni bangahe babizi izina ryiwe ryari? Sukate. Nibyo yabuze mushiki wiwe mutoye, muribuka igeba? Murabona ni byiza cyane. Rero ni murabe igice cya cumi n'igice cy'ishuriwe Yohana. Ubu mwese mugerageze gusa kugurura imitima yanyu, mureke mwe muyera abigisha. Ubu haza umwe wo muri baba marayika ndwi bari bafise za nzavya ndwi. Rero murabona hariho inzavya ndwi, rezo ndwi murazizi uko tugenda tubibona, zose zishikira igihe kimwe, bikurikirana nk'ibyago, bikurikirana n'ibihe ndwi by'ishengero cyo kimwe nyine, kuko byose bimatanishije udushashara mu gitabo kimwe, ibintu byose kandi ibintu byose bishike nyene bikurikirana kimwe, cinjiranamwo n'ikindi, ikindi n'ikindi, hayimwe muzibiri zikora Imana n'umugwanizi. Murabona bari bafise za nzavya ndwi za nyuma, avugana nanje arambwira ati ngwino hano nkwereke iteka zizoshirwa. Marayo agahibuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Rero ni mubirabe hano ngaha aya mazi. Maraya ni iki? Ni umugore. Ntashobora kuba umugabo. None umugabo agereranya iki mu ishengero muri Bibiliya? Ishengero kuki umugeni wanti wa Kristo n'ibindi? Murabona ni umugore ishengero. Rero amazi ibyo bisigura, murabe ngaha musome umurongo wa 15 wacu hariya. Arambwira ati ya mazi wabonye maraya icarako niyo moko amakungu ababantu amahanga n'indimi. Iri ni ishengero rya Ganza isi ryose. Murabona yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi, uyo abami bose bo ku isi basambana nawe ubusambanyi bwo mumwemu, bafata inyigisho ziwe, inyigisho za Nikolayiti, ababa ku isi bakaboregwa vino n'izo busambanyi bwiwe. Yemwe aravuga ku byerekeye umugwi w'ababorewe kuri ivyo. Unjanjana mu bugaragwa ndi muri mpemu mbona umugore. Mbega mwari muzi ikintu ibyandiko by'abakatoliki ubwabo biremera yuko iri ari ishengero ryabo? Ni bangahe babizi neza na neza mu byandiko byabo? Ndafise ukuri ku byerekeye ukwizera kwacu niko citwa. Rero murabona ni cy'umupatiri, ni byiza. Anjana mu bugaragwa ndi muri mpemu mbona umugore yicaye ku gihongo gisa n'agahama cyuzuye amazina y'amarogantorano gifise imitwe ndwi n'amahembe cumi. Rero murabe gusa ico kigereranyo, iyo mitwe ndwi. Rero murabona ngaha aho yavuga ngo kandi i imitwe ndwi wabonye niyo misozi ndwi uwo mugore yicayeko. Rero ma yicaye ku misozi ndwi. Murabona rero nta kwihenda kuriho kuri ibyo. Murabona imitwe ndwi n'amahembe cumi, murazi ni ubwami cumi n'ibiri. Uwo mugore yambaye impuzu y'inyambara abami n'iyagahama, yari yisakaye zahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita afise igikombe cy'izahabu mu minwe cyuzuye ibihumanya imyanda y'ubusambanyi bwiwe. Iyo mpemu ya Antikristo ubusambanyi, murabona inyigisho ko ni ugukora kw'ibikorwa by'ubusambanyi uhemuka ku Mana. Murabona rero we yitezwe kuba umugeni, murabona kandi akora ibikorwa by'ubusambanyi. Murabona nka kujya nyene Eva yakoze niko nyene ishengero rikora hariya. Murabona mu ruhanga afise izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni ahahambaye, kandi umuntu uwo ari we wese arazi yuko Babuloni ari Roma, nyina wa bamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi. Kandi mwumvirize umurongo wa gatandatu. Kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingi, naho ibya Kristo ndamubonye birantangaza ndumirwa rwose. Yari ikintu cyiza cyane hamwe n'imisaraba n'ibintu byose kuri we. Mbega yemwe yoshobora gute kwagirizwa kunywa amaraso y'abera? Byamuzazaniye. Rero agiye kumubarira, umumarayika arambaza ati ni iki gutangaje? Ndakubwira akabanga kuri uriya mugore na aka igikoko agenderako. Bero ibi nibiri muri kamwe mu dushashara ibi ni ibintu murabona nuko aravuga imitwe ndwi n'amahembe cumi igikoko ubonye cariho kandi ntikikiriho kandi ntikigira kikanigira kiduge kive ikuzimu narufatira afise papa kije kuranduka kandi aba mwisi bazotangara abo amazina atanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umagazini nama c'ubugingo abo ni abaturanije murabona ubugingo uhereye ku byaremwe byose ku isi uhereye ku kuremwa ku isi ni gute ibyo ni ryari izina ryawe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo kuri wa mubyuro wagiyemwo oya mugenzi uhere ku kiremwa ku isi babonye ico gikoko yuko cariho kandi kitakiriho kandi kitazoboneka kandi kizoboneka murabona igikoko kimwe kizopfa ikindi kigisubirire yariho ntiyari akiriho yariho ntiyari akiriho yariho ntiyari akiriho kandi nikizoja kuranduka uko murabona kandi kizoja kuranguka uko murabona ni byiza aho niho aba niho umutima w'ubwenge userukira ni bangahe bazi yuko hariho ingabire icenda nsa za mwemo kandi imwe muri izo ari ubwenge ni byiza imitwe ndwi niyo misozi ndwi uyu mugore yicaye ko yo mwotegereje kuba muri mumyi ibipfamatwi n'ibiragi rwose kugira ngo ntimubitahure murabona ni byiza nibo bami ndwi batanu barakombowe umwe ariho Nero uwundi we naraza kandi niyaza azoba ari uwo kumara igihe gito muribuka ibyo yakoze yaturiye igisagara maze abyagiriza abakristo kandi yashize nyina ku giti kimwe cy'ifarasi agenda mukwega mu mabarabara kandi yareka amucuranga idonongo igihe roma yasha ni byiza kandi cya gikoko cyariho kandi kitakiriho icyo ubwacyo n'ubwira umunani roma yagipagani yahindutse roma ya papa igihe impwemu ya antikristo yagaragara yahindutse umuntu hanyuma yambitswe igisibo yagizwe umwami yambitswe igisibo w'i roma hose muri leta n'umwishengero hamwe yo mwene data murabona biruzuye murabona ni ugira indwi kandi aja mbega afise igihe kingana gute ntibigeze bahindura uko bakora mu mahonero amahembe cumi wabonye niyo bami cumi batarima ariko bahabwa kuganziriza hamwe na ca gikoko n'abami nyene kumara isaha imwe abo ni abatwazi gikenye murabona atankeka abo bahuza inama ubu raba hano kandi bavuga ivyerekeye ubukomunista murabona aba bahuza inama bahishaga ikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo abo bazogwanya umwagazi w'intama uwo mwagazi azobanesha kuko ari waganza baganza n'umwami w'abami kandi abari kumwe nawe bahamagawe batoranije bayobotse nabo bazobanesha arambwira ati amazi wabonye maraya yicaye ko niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi y'amahembe cumi wabonye na ca gikoko bazokwanka uwo maraya kandi bazota iryo sezerano nabivuze ko mu ijoro riheze muzinga zinga bamukobe bije bajye inyama ziwe bamutongoza umuriro nimuzi ko bibiliya ivuga ko abatwara ubwato n'ibindi byose bavuze bati nibara nibara yewe wagisagara gihambaye kuko mu isaha imwe iteka uciriwe ko iterigushikiriye murabona kuko imana yashize mu mutima yabo gukora ibyo yagabiye no guhuza inama no gushyira cya gikoko ku ngoma yabo kugeza aho amajambo y'imana azoshishikara umugore wabonye niwe cya gisagara gihambaye kiganza abami wo ku isi mumbwira ko mbwiraho burusiya ntituganza byose hari gusa umwami umwe aganza buri nk'icyo cyuma cyane bukagira neza cyaca hagati ya mano yose ni roma roma ntibikora nk'igihugu ibikora nk'ishengero igihugu cyose kiri mu isi y'ijoro kiganzwa na roma ntibitangaje ko bavuga bati ninde ashobora kumugwanya arashobora kuvuga ati amahoro birakwiye umukatolika wese avuze ati ni ntimugwane rero rero ntibagwana nta kindi ninda shobaye gukora ibyo ashobora gukora nta numwe uko nukuri rero batangurira batangira ibitangaza ashobora gukora ashobora guhagarika intambara ikintu cyonye nategereza gukora ni ukuvuga gusa ati hagarika ibyo birakwiye ariko mwibaza ko azobikora habe namba mumenye ibyo byerekana neza ko bashobora kwicana bashobora kwicana umuheto wiwe ni wari ufise imyambi ubwa mbere ariko inkota yiwe nini yarishe yakoze ubwicanyi bw'impemu nyuma hanyuma yarahinduye ava ku ifarasi igitaraja ku ifarasi yakagaje yahindi nyene neza na neza umugwanizi n'inkota yiwe mbega Yesu yavuze ngo iki Yesu yavuze atabicishe inkota bazokwishishwa nayo nturwane murabona Yesu yajoroge yavuga ibyo rero Petro afashe inkota yiwe murabona rero kora gusa nkuko yakoze bandanye gusa ubu rero mwibuke afise inkota arasohoka inkota mu kiganza cyiwe yicara ku ifarasi yakagaje aho nyanga mu maraso y'umuntu ari we wese banduje badahuje ubu mwara bitahuye ni bangahe batahuye cyariho kimatanishije agashashara ubu ni byize bumbega Yesu yavuze iki abicisha inkota bazokwicishwa nayo sibyo ni byiza uwicaye ku ifarasi n'abayoke bose b'umwami wiwe bishe muri icyo gihe basheshe aya maraso yose b'amaratiri n'abera bazokwicwa n'inkota ya Yesu Kristo igazozira abicisha inkota bazokwicishwa inkota bafashe inkota y'ibyizerwa na Antikristo kandi bishe yemwe mu bihe byose miliyoni y'abasenzi b'inkomoko b'ukuri kandi igihe Yesu azoza n'inkota kuko ni ijambo ryiwe riva mu kanwa kiwe azokwica buri mwansi ari imbere yiwe murabyizeye azokwica umwansi reka dufate mu kanya gatoya ibyahishuriwe Yohana turabe nambari jewe niko ndavuga ibyo canke namba ijambo riri bivuga ibyahishuriwe Yohana 19:11 mboni ijuru ryuguruye amina kandi mboni farasi y'igitare uyibyagiye ngo yitwa mwizigirwa irindi ni munyakuri aca amateka gwana intambara mu bugororotsi inyonga ziwe imbeya z'umuriro no mu mutwe imigara myinshi yo mwene data murabona yambitswe igitsibo n'abera murabona kandi yari afise izina yanditswe ata muntu n'umwe arizi kiretsewe mwibuke twebwe twebwe ntidushobora ntitubizi murabona icyo biri kandi yari yambaye reka tubirabe kandi yari yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa atari ni ariko yitwa jambo w'imana kuko we ni jambo ni kimwe murabona rero ni murabe si amazina yiwe yitwa jambo w'imana azizina rimwe gusa ntarindi ngabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye uko n'ukugororoka kw'abera murabona ubu ni murabe ni iki Yesu yavuze ufise inkota ni byiza ugendera ku ifarasi y'akagajo hano aho ariko araza ufise inkota murashobora kuba mwarisha imiliyoni n'imiliyoni imiliyoni 568 muri bo hariya muri ibi bihe kuva kino gihe nkumbura abarenze ariko Yesu yavuze ati uwicisha inkota azokwicishwa inkota itegereze kandi mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe abaheburayo igice cya kane havuga ati ijambo ry'imana rirakarishe gusumba inkota y'ubugiburirike no mu musokoro y'amagufa hanyuma niko ijambo rikora ribona ibyumviro byo mu mutima nibyo mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga azoyaragiza inkoni y'icyuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'imana ishobora byose kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami uganza abaganza nkabatizera ijambo ry'imana kandi kubera abato kwemeye kandi n'iki kintu satani yashizeho yashize hamwe inkomezi za politiki yari afise n'inkomezi za mwemu yari afise maze agira ishengero rishika mu gihugu icyo ari cyo cyose kandi yishe amamiliyoni n'amamiliyoni nyuma yo kuva ku ifarasi iwe y'igitaraja ku ifarasi y'akagajo maze afata inkota yiwe hanyuma arabandaye ariko imana yavuze iti kijya kintu nyene yazimiza canke yagerageje kuzimiza akoresheje inyigisho z'ikinyoma rijya jambo nyene rizohagarara rifise inkomezi riva mu kanwa ka Yesu Kristo kandi rizomwica n'ikintu cyose imbere yiwe amina ngaka gashashara ka kabiri muragakunda muramukunda yo mana we uko nini kuhora hagize imani shimwe nambu kugwishurirwa kose nuko kwerekwa nibindi byabaye byo kandi nibangaye babizi mudoze kiganza cyanyu amajana umuntu wese hano yadugije ikiganza uko nukore niko aka kazoshitswa mwibuke uko niko yo mugenzi muze ku isoko yuzuye amaraso iva mu Mesiya Emmanuel aho abanyabyaha badwibije muri iryo riba batakaza ibyaha byabo nuze umwizere namba utigeze umwizera ntukekeranye 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 namba hari ikintu kinaka mu bwingo bwa mugenzi turi hano ikintu kinaka kiri gushika sinzi igituma sinzi igihe ndazi ibigiye gushika ariko sinzi igihe bizoshikira ariko bitegereza gushika kuko ariko arabihishura neza na neza ubu ntakora ikintu na kimwe atagihishuye Amose kataragihishura bwa mbere kandi yarabisezeranye yuko ibi bintu byoshise mu minsi ya nyuma kandi igihe ishengero ry'indwi ku mpera yacyo igihe intumwa ishitse rero birabe byoshuwe ibyo bimatanishije udushashara bimaze kugororwa bizoheshugwa kandi ngibi rero ibyo ni mu izina ry'uhoraho nubyizere mugenzi yego mugenzi soka i Babuloni ndashaka kuvuga ikintu kimwe imbere yo kurangiza kuko ndafise ubu ndiko ndagerageza ndegereza isaha zitatu n'igice ubu n'igihe nyene biri nanje igihe twururuka indege mu Buhinde urugendo rwacu rwa nyuma nariko ndaraba ubu ikinyamakuru bazanye cyari cyanditswe mu Cyongereza kandi cyavuga kiti nyamugigima itegerezwa kuba yarangiye inyoni ziriko ziraguruka hanyuma kikavuga ido ntido ba hari ikintu kinaka gitangaje cyari cyabaye mu Buhinde ntibagira ingo z'ibyuma nk'izo twubaka bafata ibibuye maze bakubaka ingo zabo kandi bubaka inzu zabo nyinshi mu bibuye babigerekeranya gusa hariya kandi harashushe hariya mu micungararo yo nk'ahantu hose mu Buhinde kiretse uri hejuru mu misozi cyangwa ahantu hose muri Karukita n'ahandi hantu baryama mu mabara bicwa n'inzara n'ibindi ubu rero kandi bubaka amazu yabo mu minara n'izo nzu za bakora urugo hariya iruhande y'inzu yabo bubaka umunara ariyo nzu yabo nkumbure n'umunara w'ahantu bafise iriba ryabo baragimba kubw'ibitungwa byabo n'ibindi hanyuma gakora urugo ruri kikuza kandi aka kanya ikintu kinaka gitangura gushika inyoni ntoya murazi zinjira muri ibyo bibuye kandi zubaka ibyari byazo maze zikarera utukiri dutoya rero ikintu kinaka gitangura gushika buri munsi igihe hoshuwe ibitungwa byose bizoza iruhande kandi bihagarare munsi y'igitutu z'izo mpome zikaguma ahafuse kandi inyoni zose ziba muri ibyo bibanza hanyuma ku kanya nyene izo nyoni zose ntoya zikubera impamvu kanaka itazwi rero murazi icyo twavuze ubundi munsi ku nyoni ntoya murabona ku mpamvu kanaka itazwi zose zaragurutse zaragiye kandi nizasubiye kugaruka mu byari byazo zagiye mu mirima zagiye mu bitanu hose aho zashoboye canke neza ku butaka ibitungwa ntibyegera intama ntizegera zagumye neza mu mirima kandi zaragundana ubwo nibwo buryo bwiza bwo gukora zamenye ko ikintu kiranga cyari kigiye gushika hanyuma ngo kanya nyene nyamugigima yarabaye kandi yasenywe impome yasenyuye ingo n'ibindi byose hanyuma izo nyoni ntoya zatangiye kuguruka nizagarutse mu minsi itatu cyangwa ine rero zatangiye kugaruka bavuze bati yemwe nyamugigima itegereza kuba yarangiye ubu nyoni ziriko ziraguruka kuko imbega ntimizera ku iyo mana nyene yoshobora gutuma izo nyoni n'inka n'intama byinjira mu bwato mu gihe cyane ari ya mana nyene ishobora gutuma zigurukira mu bwihisho nibyo rero hinge ngire ijambo mvuga mene data hari ikintu nshimirije gushika kandi ibi bihome binini byake ikidini bizobomoka kandi hanyuma bije kure hariya kandi hazobaho kumvikana kuko bigiye kumera uko neza na neza nk'uko magaze ngaho icyo nicyo gishushanyo cya gikoko neza na neza nk'uko magaze ngaha irihanga ryarabyakiriye bijanye n'ijambo ry'Imana nimumbirize mugihe mumbizi ico kintu gitoya kidatahurize muje kure y'ibyo bihome muhunge muzobipfiramwo nimubikore musohokemwe ja kure y'ibi bintu byose irukira hari uburungiro buba uko mushoboye musaba Imana imbabazi nimufate usibintu nka yemwe mawe yari umumetodiste nibaza yuko ariko nanje nzomera data yari umumbatiste niko nzo nukore ivyo ntu hitishemo sindabo kungene biboneka nk'ibisanzwe n'ibyishije bugufi ni jambo ry'Imana hungira kuri Yesu vuko ushoboye kandi ugume aho kugezaho ikujuje mpemu yera kuko igihe kigira kigera aho muzobirondera kandi ntibizoboneka rero gerageza mubikore reka tunamike imitwe yacu mukanya gatoya Data wo mwijuru yo ndanda hagarara gusa mwami rimwe na rimwe kandi ndahinda gashitsi ndiyumvira kuri cagiye kibicegereje kandi nta buryo bwo kubihagarika havugishijwe ko byoshitse kandi niyumvira nti ni kuko abantu batoza hanyuma bumvirize hanyuma mbega nibazoba no kubyakira ariko atagiye kandazi yuko wavuze ko batobikoze rero ntavyo bazokora ariko hariho bamwe bamaze kwandikwa amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo cy'umagazi we ntama kandi giyudushagara tumenwe hariya barabona amazina yabo hariya kandi mpemu yari aravugana nabo baraza ntushobora kubagumiza kure nta n'umwe ashobora nta n'umwe bariko baraza uko biri kose kuko uri kurabarongora nk'uko wabigenjeje kuri zijyanyo ni ntoya ni ntama ni nka wewe uri Imana agatima nama ibyo bikoko bifise ku buryo bimenya yuko bikwiye guhunga kandi nimba ku gatima nama gashobora kuburira igikoko guhunga ikibi ni giki mpemu yera yokorera ishengero rivuga ko ryujujwe na Mana tugirira imbabazi tubabarire twese mwami ibicumuro byacu nidushaka guhagarara ngaha kuri rutari hanyuma tureka aba bantu bakikuza ibihome bakaruha amaguru yabo hanyuma gusa bagende no kuvuga bati yemwe ibyo byumvikana neza mwami dushaka kugira ikintu tubikoze ko twebwe dushaka gusesangura mu mitima yacu namba harimo ikintu kibi mwami reka tubimenye ubu turagusabye ntureke dushikire icyo kintu icyo gihe hariya igihe tuzoba twacerewe nsesangura ngerageza mwami ahamagaze ngaha ku bw'ubuntu bw'Imana mbona utwo dushashara twamenwe hariya hanyuma nkaza mbwira aba bantu mu gihe wavuze yuko byoshize kukuntu araheza amayinga hanyuma rero data biri ngaha imbere yacu rero mwami ngerageza nsesangura mu mitima wanje mwami nitwebwe dushaka witegereze mu buzima bwacu kandi nimba hoba hariho hari ikintu kitameze neza kitubwire gusa mwami dushaka kugitunganya ubunyene ubunyere mu gihe hari isoko ryuzuye amaraso mu gihe hari umuti ushobora koza ibyaha byacu no kutizera dushaka kwibiza ubugingo bwacu kutizera kwacu kose mana afashe kutizera kwacu bishire kure yacu mwami dushaka kwakira ubuntu bwiza mungu dushaka kuba abashoboye igihe uwo muturagaro w'ibanga turagaye hariya hakujya hanyuma ishengero rikazamugwa dushaka kuba twiteguye kujyakira mwami biturose turabire mwami biciye mu ijambo ryawe reka turisesangure reka kandi namba tubona yuko twananiwe namba abo bari ngaha mwami babatijwe mu mazina menshi batazi ikintu na kimwe kumubatizo kuri nyawo ese n'ubu mwizigirwa nka Pawulo igihe aca mu bice byo haruguru bya Efeso hanyuma asanga abigishwa biwe bataka basemerera bari mu bihe by'ubwiza yababwiye ati mbega mwararose rero mwemu yarigiye mwizera ntibari bazi yuko yanatanzwe yavuze ati mwabatije umubatizo ki kandi bari babatijwe na wa muhanuzi w'ubwiza yera ariko gusa yabatiza kubw'ukwihana hanyuma baciye basubira kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo kandi Pawulo yabategetse kubatizwa ubugira kandi mwami mu muco w'ijambo ryawe ndabategetse umuntu wese atarabatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo ngo anyarukire mu mazi n'ingoga mu gihe agifise amahigwe mwebwe mutaruzuzwa na mwebwe yereza bategetse mu izina rya umwami Yesu Kristo mupfume kandi nimuhaguruke gushika mwebwe yaramaze kubeza cyane no kubuzuza urukundo rwewe n'ubugwaneza gushika ubugingo bwanyu bwezwe cyane mu nyonga z'Imana kugira ngo ibyifuzo byanyu bibe ukumukorera we kandi mugende kubwiwe kandi mukorane nawe ubuzima bwanyu bwose. Biduhe ndasabye yuko Imana izobaha uyu mutwaro mu izina rya Yesu Kristo. Ndamukunda kuko niwe yankunze ubwa mbere. Mbega muramukunda by'ukuri rero muduze ibiganza byanyu hanyuma goraga kiza kanje kugi Karuvariyo nimba hari uwo yicaye uwo ari we wese yumva ko akeneye rino joro yumva ko akeneye kubatizwa cyangwa akeneye umubatizo wa mwemu yera. Murazi byo mukeneye byahishuwe kuri we kandi urashaka ko wibukwa mu masengesho, nta n'umwe muri twebwe ashobora kumuguha yo turashobora kubabatiza, ariko ikintu cyonyine ntidushobora kugwa mwemu yera, Imana niyo ibikora yonyine. Ariko wumvise ugushaka kwawe yuko Imana iri kwiravugana n'umutima wayo yuko mukeneye, kandi ushaka ko twebwe twibuka tukwibuka mu masengesho, urashobora guhaguruka rero turashobora kukumenya uwo ari we. Imani guheza gire mutwaro mwami guheza gire ndiyumvira ko hari 150 birashoboka bakaze ngankumbure ni nkabo namba ashobora kubabona bose sinza bari mu byumba no hijya no hino hanze badugije ibiganza byabo n'abandi ariko murafise umutwaro. Ubu mureke dusenge. Ubu mwebwe mubona aba bantu bagaze hafi yanyu kandi bagaze nk'ibyabo n'imbere ya Kristo, ndagukeneye mwami, ndagukeneye ndakwizigiye, ndindi ndumwe muri bajya bagiye kubona izina ryanje rino joro nyuma yako gashashara hariya kashizwe hariya kuva ku itanguriro ry'isi, kintu kina kacanguze ku mutima kandi ndahagaze mwami. Mbega ni jewe, mbega uri kuramamagara ndashaka kuhishurire kuri jewe izina ryanje hariya, nyuzuza kandi ushire kikidodo muri wewe namwe muyera. Mwebwe mamaze gushikwa ku ikidodo ndashaka ko muhaguruka mubazunguruka hanyuma murambike ku ibiganza kugira mubasengere. Ubu muce bugufi bihebuje Data wo mu ijuru mu izina ry'umwami Yesu, reka mwemu yera hambaye agendagende hejuru yari no koraniro nk'umuyaga usoma kandi ahamagare umutima wose ngaha mwami, kandi ronge kumubatizo wa mwemu yera kuri bano bantu kandi hariya amazi arabarindiriye. Petero akivuga ano majambo mwemu yera aza kuri bo bumvise ijambo kandi bose buzuzwa mwemu yera.